Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ahantu honyene Imana yatanze ho gusengera bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham mu gitondo w'igenekerezo rya 2008 ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1965 Shreveport, Louisiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gakeye ndanezerewe kuba ngaha muri iki gitondo kandi turahimbawe tujyowe n'uko gufatanya guhambaye duteraniye kuri izi ndirimbo za kera zo kwizera turabikunda mweho ikorasi amen uko niko ari we amen murabona afise ijambo rya nyuma ryo kuvuga nari nicaye hariya ndiko ndavugana n'umugenzi wanje wa kera mwene data Brown mu gihe indirimbo zariko zirabandanya kandi yavuze ati mwene data Branham ngushike byose nigeze mbona icyo wari kuravuga avuga ati yaba abantu bo kwinjiye mu byo uri kuravuga ati intamba miyariyo yose yovuye mu nzira ivyo ni ukuri kutagabanije n'ukuri kutagabanije yaba mwoshoboye guza kubifata nk'ama mwoshoboye kubicakira murabona ndiko ndavugana n'umugenzi wanje mutoya Ernie Fanda ndibaza ko bamwe muri mwebwe muri ku murongo mwibuka Ernie ukuntu yizeye ukuntu yashikanye ku mwami ntavuga icyongereza ciza canke ndivuza ko yoba akivuga ijambo aravangatiranya za twebwe na zawe yariko arambaza namba nibuka igihe cishawamo aho aba hari umugabo yapfira aho nyene mu gikorane yakorotse ava mu ntebe yapfuye umuruteriano abantu bose bagumye batekereje navuze ijambo ry'umwami kuri we aca asubira kuba muzima ubuzima bumugarukamwe aho nyene ntibarigera bavyibagira bashaka ko dusubirayo ubugira kandi numvise ko mu Bufaransa muri iki gitondo hariho abafaransa barenga 2000 maze bamaze iminsi bisonzesha kugira ngo tujyane ubutumwa ku Bufaransa mu Bufaransa igihugu c'abaporoti bose igice c'igihugu c'Ubufaransa c'abaporoti ku bw'ivyo rero turi hatanguye gushurika hatanguye ibishishwa biriko biritonora ku buryo ingano zishobora kugaragara uwo murabona rero mugume mutekereje mugume musenga murabona nimwibuke abatizeye uhoraho bama biyubura abizeye ize yuhoraho bamabibira mu nkomezesha ubu handiko ndasaza kandi nariyumviriye ntinzo mbega hazoba uwundi muvyiro hariya nzobona ikindi gihe kandi gusamwuke kuva mu burengero hazoza ugendera ku Ifaransi yera tuzosura duce muri iyi nzara nibyo nitwamara twitegura isezerano murabona ubu ndashaka kubwira mwene data Leo nariko ndavuga mwene data Wudi mu ijoro riheze mwene wabo ari ngaha mwene wabo Leo namba wewe n'umugwi mutoya muri ku murongo muri iki gitondo mushiki wacu seso wa waringaha naramubonye jo mwijoro aringaha muri iyi nyubako ahantu hana akameze neza kandi yambaye neza cha gitondo yakizwe indwara mu ishengero hari habagwaye kanseri ikomeye cyane babiri bari ko barapfa byo kuri kandi bomi barakize kandi se umutama yafashwe n'umutima yarakize kubyicubahiro cy'Imana kandi aringaha mu gikurana ahantu hana akashishobora ko mubona mu isinzi ry'abantu bari ko aringaha mwiri jorori heze ndabaramukije mwebwe mwese muri mu mihingo yose y'igihugu hano muri iki kibanza giteye igomwe cha Life Tabernacle hano Shreveport hamwe n'isinzi ry'abantu barundanye kubera ishure ryo kuyinga murazi yomba Shreveport atavyo kuvuga nabo umuntu numwe ariko aha ho baya hano noje mwishengere hano nyene muri Life Tabernacle iri si ideni Life Tabernacle no munsi no munsi ni ishengero ritegami ideni na rimwe bavuye mu ideni kuko bamyemeye hamwe n'ubu butumwa nigisha mwene data Jacques Moore mwene data kandi umugenzi baramwirukanye mu ideni kubera yafatanije nanje rero niyumvira ko ari uwo kubahwa n'ukuri Imana imuhezagire mugumye ibiganza vyiwe mu mazengesho mwizerana nawe ubu rero muziki wacu Moore sindamubona ahantu na hamwe ari ego aha ni inyuma asa nk'umwana w'umukobwa muto yari yicaye hajya mu gitondo yiyambitse neza neza yari yambaye n'impuzu za pasika kandi mwene data Jacques nawe ubwiwe ntiyamumenye rero mushiki wacu Moore rero atankeka turakumbuye Anne Jane na Don nabo bose ndanezerewe no kubonana mwene data Nolan umwe mubo dufatanije hano na mwene data Ernie naramubajije ejo namba yoririmba ya amen yarayifashe ijwi nanje narayishize kubera kuyumviriza kenshi. Amen. Niyumvira ko afise ijwi ry'ivyo arabarusha bose. Na Gidi mutoya namubonye abo babiri bameze nyene nka gisaza na gishiki, sivyo? Ni umugabo n'umugore. Nimwitegereze umwe wese, muraba impamvu basa neza na neza, murabona. Kandi mu by'ukuri ni umugabo n'umugore babereye ijisho, ibyo ni murabizi. Mwene Data Palmer umwe nyene ya duga ingazi zizahabu n'umukobwa wiwe hamwe n'umukwa wiwe. Kandi ivyo mu by'ukuri we ni intererano mu ndero nziza y'umwana, kandi arafise n'abandi bashikiwe ku bakozi b'Imana, bashingiwe ku bakozi b'Imana nabo. Kandi abo nabavuga butumwa bari kugikorwa n'abandi, rero ivyo ni byiza cyane nyene. Sindabona mushiki wacu Palmer mu by'ukuri, sinzi namba ndamubonye no mumenya canke no mumenya. Humbure arahantu hanaka nankeka mu gikorane hari inyuma. Imana igweza gire mushiki wacu Palmer. Umutima wanje urahungabana igihe cyose ndavyumviriye. Mwene Data Palmer yarahejeje kuduga ingazi iminota mike ya gusa kugezaho ndonkeye ubutumwa bw'uko yapfuye. Nyene sinshobora kuvyemera. Biri yarampamagaye kandi umuntu umwe yari yafashe kandi bari babizi. Kwari abagenzi ba hafi rero kumenya ko yari yagiye, byari biteye umubabaro by'ukuri. Ariko twese dutegerezwa kugenda tutaravye abo turi bo, dutegerezwa kugenda umwe umwe. Ariko hari ikintu kimwe gusa byose byarumviswe indunduro yavyo, niyi ubaha Imana witondere ibyagezwe nayo, kuko ivyo ari byo bibereye gose umuntu wese. Umusiguzi 12. Ubu nta mwanya munini cyane naronse wiki cigwa cy'ishure ryo kuyinga, kandi ndasaraye navuze. Mwene Data Pilgrim yakoze ikintu cyiteka, yanyumvise mvuga mu ijoro riheze nti narabuze ya mishatsi yanje y'imibandikano ifasha. Yahamagaye hariya kandi agerageza kuronka umuntu yo uzana n'indege. Naravuze nti wacerewe cyane, namaze gusarara, nagerageje imyaka myinshi kuronka icyo mfasha, ariko aho ndakironkiye carabikijije. Ariko ubu nacibagiye, rero nasaraye ku bukebuke kubw'ibyo. Munyihanganire mu mvugo namba mubishaka. Rero ni bangahe bakunda ishure ryo kuyinga? Yo Mana weze, nibyo ni ikintu ciza kurungikamwo abana. Oya reka ndabikosore, ikintu ciza cyo kuzana mw'abana. Ivyo nivyo, kuzana abana banyu murazana namwe. Ni bangahe bazi ingene ishure ryanyu ryo kuyinga ryatanguye ubwa mbere? Ni hehe ryatanguriye? Mu Bwongereza. Ryitwa gute ubwa mbere? Ishure ry'Imishambara. Ivyo nivyo, ryitwa ishure ry'Imishambara. Nibagiye izina ry'urya muntu yaritanguje, izina ryewe yari irihe? Ivyo nivyo, nivyo neza na neza. Kandi abo bana yabakura mu ibarabara bambaye imishambara kandi batagira iyo baja, kandi bamerewe nabi. Hanyuma arabazana acatangura kubaha ivyigwa vyo muri Bibiliya, naryo ryarakuze riba hafi rimwe mu makoraniro manini ishengera iki gihe. Ishure ryo kuyinga ni vyiza kurija mumenya neza ko uzane n'abana bawe. Niyumvira ko ishengero rya hano rifise abigisha, ivyumba bifise ibyangombwa, imyaka n'ibindi. Namwe bashasha mu gakiza muriko muraza kuri Kristo, mukurikire neza ubutumwa muze hano muri Life Tabernacle, kandi bazobagirira neza. Meriri joro tugiye kugira umurongo w'amasengesho mu buryo bwa kera. Tugiye nyine gusengera abagwayi uko twahora tubigira. Mwene Data Jackie na Mwene Data Brown, ndibuka ko nabonye Mwene Data Brown agerageza gutanga amakarata yo gusengera abagwayi, n'ukuntu ari mukozi w'Imana ubwiwe. Kandi muri iyo minsi mu idini ryobo bamugobera, murabizi. Ndi mwene so muri iki kintu murabizi, utegeza ku duga hariya. Yo by'ukuri yagize ingorane, ariko yagumye ari mwizigirwa uko bishoboka kuba mwizigirwa. Mwene Brown, Mwene Data Brown ni umuntu mwiza, kandi ku by'ivyo turamukunda. Kandi uko mbona twese twebwe batatu turiko turagenda dusaza iherezo, kizoba ari ikintu kibabaje cyane. Namba tuzoba twashize muri twebwe kijya kintu gihamba, icyo tuzi ko ari ukuri. Turiko turitegura kugaruka muri iyi minsi, kugaruka mu buto bwacu, kandi butazokwigira imibiri yacu ihindugwe imere nkawe mu gihagararo, kuko uru rusago rwo ku isi tubamwe nigwasambuka, hari urundi turindiriye. Kandi Urwande rwo gushima gwibi mugenzi nkunda yuko umwami Yesu mukundwa mwebwe mwizeye ko ndababwira ukuri umwami Yesu mukundo gitondo kimwe nk'isaha zibiri yaranyereke ico gihugu rero ntiyari ntiryari yerekwa ariko sinshaka kuvuga ivyo naho byari uko byari ibigaragaza nyene nkuko ndiko ndavugana namwe ngaha rero narabonye mu maso yabo bantu kandi sinashobora kubamenya bari barasubiriye kuba bato kandi bagaragara nyene nka shoboye kubafata ibiganza nibi nyene baragaragara nka kandi byamfashije kuko naho ramfise icyumvira iyo umuntu yapfuye ubugingo bwiwe bwonyene bwo muvamwe ariko rero gihe yambiri canditse yuko namba uru rusago rwo kwisita bamwe tujya dufise urundi murabona kandi hari umubiri umwe hano rero urya mubiri hari uwo mubiri wo mwijuru kandi rero mubiri w'ubwiza bwizuka murabona ivyo bituma biba bikwiye murabona rero si kintu cy'umugani si icyumviro si mpwemu ni umugabo n'umugore nkuko mumeze neza na neza kandi rero haraheze imyaka narabonye abantu ahantu habazimiye kandi nagiye hariya ndakubwiye mugenzi nk'umutama reka ndakwemeza ibi mu gihugu cyose muri iki gitondo ntuzokwigira ushaka kubona aho hantu nta buryo na gato noshobora iyo mba nari umuhinga mfise ubuso uburoso sinoshobora gucapa iyo shusho nk'umukozi w'imana sinoshobora kuha badondorera kuvuga yuko kuzimu ari ahantu hakumuriro ni incuro miliyoni habi kuruta ivyo amabi ajana navyo no mwijuru canke hano hantu hari hose sinzi uko noyita yarahavuze nk'ubugingo munsi y'igicane ariko igihe byaba sinigeze nta buryo nabumwe bwo gusigura ukunga nibiteye igomwe rero mutegereza gusa gufata ijambo ryanje ndi umuntu gusa murabona ariko byo ivyo ikwere kwa vyama vyashitse nkuko nabibabwiye kandi murazi ko byose byamari ukuri n'ibi n'ibyo n'ukuri ico mukora cyose nimwa buri kindi kintu cyari cyo cyose amagara inkomeza amaso yanyu cyari cyo cyose nimubwishi bi nta kintu no bigereranya nta jambo ryo mu rurimi rw'icongereza ryonzi no shobora kubivuga maze ngo hatungane harengeje uko heza cyane harengeje uko heza bihebuje nta majambo nzi yoshobora kuvuga ko kandi rero niyumvira iryo ntirirabiherezo ryabyo nari yumviriye ni jewe kugira ubwo bwo kuza kuri ibi ubwo babwo kuza kuri binavuze nti murajya bati ngaha oya ntitujya ngaha ariko nitwasubira ku isi tuzorora umubiri turiramo yemwe nashobora kubumva bari bameze gute nyene murabona kandi navuze nti yemwe yo ego bafise umubiri si umugani namba ni umubiri turazinanye bose bari banzi barangumbira amamiliyoni yabo rero navuze nti yemwe ndashaka kumubona uwanzanye ngaha bati ntushobora kumubona ubu utegerezwa kurendera navuze nti kuko imwashize ku no hejuru yavuze ati wari umurongozi mu buzima hanyuma navuze nti mushaka kuvuga ko bose ari aba Branham yavuze ati oya abona abawe wazanye kuri Kristo murabona yararabye hirya no hino hanyuma rero amajoro yose mabi n'ibigeragezo bica biragenda igihe nashobora kubona mu maso habo umugore akiri muto yarirutse hariyo umwe mu bagore beza cyane acarangumbira gusa maze avuga ati mwene data w'igiciro hanyuma igihe yaba ngaho rero yari umugore ariko hariya nta cyaha kizigera kibayo murabona ingingo zacu zirondoka zirahindurwa hariya ntibazosubira kurera abana hariya murabona bose ni bamwe ikibatandukanya ni imishishimuko niyo mpamvu ntizera mu gutambira hasi nta mugabo jewe imbere y'Imana nta bibiliya yanje nabayo ntiyanduza muri ubwo buryo mu buzima bwanje igihe nari nkiri umwana muto mu gihe cyose cy'ubusore umukobwa wese twoba twarasohokanye nshobora kujyana nawe neza na neza mu rubanza murabona ariko nta mugabo uwo wariwe wese ashobora kureka umugore w'uko umugore ateye amugumbire namba uri umugabo nyawo ufise amagara haraba umushishimuko mu mubiri ariko hariya bitabaye nta ngingo zirondoka ziba zikihari mwese mufise ingingo zirondoka zimwe murabona gusa urukundo rutagira agatosi rutagira agasembwa kwa bene data rusumba uko vyoba bimeze kugumbira umukobwa mutoya wawe bwite murabona umukobwa wawe bwite nawe akozwe nu kugitsina gore nawe uri uw'igitsina gabo murabona bishobora gutuma habaho ikintu kinaka ariko hariya ntibishoboka icaha cagiye byose byaheze murabona nyakuri n'urukundo nyakuri kusagwera rero nararavye uwo mugore hariya yasa n'amamiliyoni yabo hariya kandi bose bari bafise imishatsi miremire ntimuzuzera kandi uwo yari ko aramvugisha yavuze ati ntiwamumenye nabuze nti oya ati yari afise imyaka 90 aho wamuzana kuri Kristo ubuntu butangaje mbega ijwi risosa murabona gusa nta buryo na bumwe bwo gusigura uko biri gusa afata ijambo ryanje nambu nyizeye ntukeneye gukora turi ikiraro cyose cyo mu isi kiri nyuma yawe ndizeye ko ishengero ritanguye kumva ubutumwa kandi ritanguye gutahura ariko bagenzi mwumvirize utegereze uwo munyonga w'umwana dutegezwa kwera kwacu mu buryo bw'ubwenge turiko turumva ubutumwa Imana yaduhaye kandi tubona ibimenyetso yatweretse kandi yemeje muri Bibiliya biri ngaha ariko yo ese ukuntu icengero rikeneye kuba mu nyonga gushikaho byoroha murazi kandi niryo riryohe muri mpemo ku buryo rishobora kozwa rimwe na rimwe mu kuvuga ubutumwa urakara utegerezwa ku umera gutya kuko utegerezwa kwinjiza umusumari bigume ariko iyo ishengero rimaze kubwumva batoranijwe barahamagarirwa gusohoka kandi bakitandukanya rero munyonga h'Imana ndazi ko hazoba ikintu kimeze nk'aho abantu bari hari igihe rizoronka izamugwa nari ngiye kuvuga muri iki gitondo kwizamugwa ariko gusa ntaje mfise rikuye ryo kubikora rero munyihanganire gusa kanya gato ico nshaka kuvuga ikigwa cy'ahantu honye n'Imana yatanze ho gusengera rero igisomwe gihambaye kinini rero muze dusenga ubu kandi mu mihingo yose kino gitonda ho hose ho mwana ku mitwe kana katoya mube mvuga kuri ubu turiko turagiragiza ijambo ry'Imana ni ishusho y'inyuguti mwanditsi mukuru w'iki gitabo ni urubuto rwigishwa yuko mu bivye yabivye niko umwanditsi yavuze ubu turatahura ko urubuto ruzokura namba ruri mu bwoko bwiza bw'ivu rero data muri iki gitondo uje gukora ibitovu byose n'amahwano kutizera n'ivyumviro byo gukekeranya imitima yacu kubuga ijambo ry'Imana nitegezwa gukura mu mwidegembyo rivomegwe na muhemu mu mitima yacu ku buryo duhinduka abana b'Imana witoronse data n'imitima yacu itagira atari gusa kuri twebwe twahuye niba ariko habe abandi mu gihugu umutima w'umwe wese ugurugumbe n'urukundo n'ubugwaneza uje kugerageza kuzana mwene data yatakaye mushiki wacu yatakaye witoranze mu izina uno munsi Mana duhanze amaso kuri wewe kuko uri umurongozi wacu n'umwami wacu rero turasabye yuko uwo turongorera mu ijambo ryawe uno munsi kandi udwimezagiro yawe ni mu buntu bwawe no mu izina ryawe tubisabye amen ubu muze dufate kubwigisa somwa ndashaka gusoma mu gitabo cyo gusura mu byageze ibisezerano rya kera gusa mu ruhande rw'ibyanditswe ndafise ibyo nanditse bikiya nanditse ni utamvuye gufungura nibyaze mu gitondo na mwene data Vaeli sinigeze nshobora gushimira urya muntu muri rya hotel biri buri ya buriro rya joro rindi umwe yari ha ibi bifungurwa byacu byo ku mugoroba umugore wanje nanje n'abakobwa n'agakobwa kanje twari hari ya kandi ngiye kuriha ifagitire umuntu umwe yarayereshe uwo uri wese ndagushimiye bati urya mugabo yicaye ku mpera y'intebe ndende mu bisanzwe hari umugwi wose hariya twari tuzi rero ikintu nkaca na nkakicapo ikintu nk'icyo ahantu nkaha hanze uburiro twari turimwo ndagushimiye uwo ari we wese yakoze ibyo umwe wese muri mwebwe Imana ibahezagire rero mu gice cya 15 cyo gusura mu byagezwe ni cyagezwe cya Pasika rero twifuza gusoma ku byerekeye imirongo ya mbere Mikaya 4 ya mbere cyangwa 5 6 ngaha ukwezi kwa Abibu muze mwame mu kugira gukuru mwitonde vya Pasika Uhoraho Imana yanyu kuko mu kwezi kwa Abibu ariho Uhoraho Imana yanyu yahenze mu ijoro akabukura muri Egiputa muze mutanga ibya Pasika mu bihoraho Imana yanyu kwikimazi mubikuye mu mikuku yanyu no mu masho yanyu mubitangire ahantu Uhoraho azoba yatoranije washiri izina ryiwe ngo rihabe ntimuze mugire imitsima yambiye mu bikoza muze mumare iminsi ndwe mugi imitsima itambiye yaje ari byo imitsima y'amagorwa kuko mwavuye mu gihugu cya Egiputa kibiriraho kugira ngo iminsi yose muzo amukiriho muze mwame mwibuka wa munsi mwaviriye mu gihugu cya Egiputa muri iyo minsi uko arindwe ntihaze hagira icyitwa umwambiro kibabonekamo mu gihugu cyanyu cyose kandi kukimazi muzotanga ku munsi wa mbere ku mugoroba ntihaze hagire nyama zacu zirara ngo zishike mu gitondo ntimuze mutangira ikimazi cya pasika mu gisagara na kimwe mu byuhura imana yanyu azobaha ariko ahantu uhora imana yanyu azoba yaturanije ngo hashire izina ryiwe ngo yihabe azaba ariho mutangira ico kimazi cya pasika ku mugoroba kirengazuba arico gihe nyene mwaviriye muri Egiputa rero umwami yongera imizagiro yo kugisomwa kijambo giwe mbega nama mikoro yagize ingorane ejo narumvise ko yagize ingorane murashobora kumva neza hose nimushobora kumva ivyo ni byiza gusomba ibi ni byiza gusomba kugira muri mikoro kuvugira muri mikoro hasi gutya nasaraye gutya gato yakubivyo mpangaze hafi muri iki gitondo kubera ivyo intumbero kandi nizigiye ko mwene data piri ashobora kuyizana hariya murashobora kubyumva neza ubu niyumvira ko bayitunganije neza ni byiza rero ikintu ushaka kuvuga muri iki gitondo nuko Imana ifise ahantu hamwe honyene umusenzi ashobora guhura n'Imana ahantu hamwe gusa kuva mu bihe benshi bararonde yaho hantu h'Imana hakabanga kuva mu bihe byose none Yobu yashatse kumenya aho yabati iyo nashobora gusa kuja mu nzu yiwe kandi nkadodora ku ruge rwiwe Yobu yashaka kubona aho Imana iba kandi kuko aho Imana n'umuryango wayo basengera hamwe nk'ejo mu butumwa bw'ejo mu gitondo tubona ko hariho uburyo umuntu asengera Imana hariho uburyo umuntu asengera Imana ubusa asenga bivuye ku mutima Imana yarateguye ivyo bintu vyose ku bwacu ariko ibintu uko bimeze dutegereza kurondera kugira ngo tubone aho biri Paulo yabwiye Timoteo kurondera kandi kuba mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye yiteguye gutanga ijambo canke ryo kwizegwa yari riri muri mwe rero ibintu vyose biri hariya kandi tubona igihe kimwe nashatse kugishiva pota aho twari kuronka nk'indwi zibiri canke zitatu aho twari gufata iminota 30 itatu yo kwigisha ku ijoro ryose murabona tugume neza na neza ku ijambo ibi bice by'amabanga murabona aho dushobora gutora ingene twinjira kandi mwitegereze gusa mukurikire ahari amakanda y'Imana hari urufunguzo rumwe gusa kurugi gozo ko nukuri kandi narundi rufunguzo ntibiraba uko bwo barushaka gusa n'ubwo Imana ntifise urufunguzo gugurura inzogi zose ifise urufunguzo rumwe gusa kandi rero usabwa kugira urwo rufunguzo canke urugi ntiruzokuguruka ntibiraba ingene urumuvuga kuri tuzoshobora kugurura urwo rufunguzo rero nibande bari bahari gihe twafungura ifunguro zo mu gitondo giheruka ni byiza nibaza nka benshi ese n'imiburiburi 90% bo muri mwebwe canke abarenga mu gushimangira ibi icari cyo ngiye kuvuga Dawidi yari umwami yasizwe n'Imana umwami ahambaye gose Isirayeli yaronse nyuma y'umwami Yesu we n'Imana wasizwe amavuta Dawidi ni umwana wiwe canke Yesu yari umwana wa Dawidi bijanye n'igisekuruza mu mubiri kandi azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi nk'umwe nk'umwana w'umwami yama aragwa intebe y'ubwami murabe rero uko Dawidi yari yarasizwe ariko nk'uko gusigwa yari afise yavuye mu bugombe bw'Imana nuko gusigwa hamwe n'ihanga ryose atareve ivyerekeye vyanditswe canke urupfunguzo rw'uko guhishurirwa bose bari barasizwa abo bose hamwe bavuze induru kandi bashima Imana ku kintu gisa n'uko ari ciza vyo kuri gusubiriza ijambo ry'Imana mu ngoro y'Imana yuko Dawidi yari umwami ntihari umuhanuzi murabona hari umuhanuzi mu gihugu yakora ivyo kandi Imana ntiyubahirije iyo ngendo kuko ntibuguruje urufunguzo nyarwo umuryango ntiwashobora kuguruka kandi rero dutegerezwa kwibuka ibyo tukabishira mu bwenge hari ikintu cyose Imana mu buryo kanaka ibyo bikogwa kandi bigatorerwa inyishure ivyo rero hajya Imana ifise ishengero rinake uriramwe n'abantu biwe kandi ikaba kirira ikabakiriza muri iryo shengero kandi si mu ishengero rende. Navuze ibyo kuko ntatawe ibihe byinshi n'abantu bakambwira ndavuga nti uri umukristo, ndi umubatisti, uri umukristo, ndi umumetodisti, uri umukristo, ndi umupentekote. Rero murabona ibyo ntibivuze ikintu na kimwe ku Mana. Uruhijwe gusa n'urufunguzo rutarego, ariko hariho urufunguzo ngo hari rumwe aho Imana ntihigeze isezerana guhura nawe nk'umumetodisti cyangwa umubatisti cyangwa umupentekote cyangwa idini rindi. Ntiyigera yitaho amadini yaramwanze. Kuri ubwo butumwa burebure nzobwigisha vuba cyane mu ishengero kandi mwene data Jack azobwumviriza. Aho rero mushobora kubona icyo mushaka kubukoresha kuko uzoshigwa kuri bande. Rero abantu bagira nk'uko Imana itegerezwa guhurira nabo ku mushinge wa teolojia yabo. Rero abantu bakora nk'uko ntibashaka kwifatanya n'uwundi shengero ry'ubutatu cyangwa Pentecote, ntibashaka kwifatanya n'ishengero ry'ubumwe cyangwa ishengero ry'umwe ifatanya n'ishengero ry'ubutatu mu metodiste ntiyifatanya n'umupatisti, kuko umwe ni umunyamategeko kandi uwundi ni umukaruve. Ku bw'ibyo ntibafatanya na gato kandi bashyira mu mitwe y'abantu ubuzazane gushikaho bankana. Nagiye gusenga mu gihe cyaheze mu cyumba cy'ibitaro, hari umupfasoni ajyamye hajya agwaye rwose, yari yabazwe, bari bazi ko apfa. Undi mupfasoni yararyamye hajya, nari nahamagawe ngo ndamusengere. Naramubwiye nti wonyemerera ngasenga umwanya muto. Rero yavuze ati kwegiyo rido. Naravuze nti mbarira, naravuze nti nagira ndagusabe gusa ngo nsenge. Yaravuze ati kwegiyo rido. Navuze nti ego mawe, n'umwana wiwe bicaye hajya yama asa n'umuntu n'umuriki mutoya asanzwe. Kandi navuze nti ewe urumo Kristo. Yaravuze ati turaba metodiste. Navuze nti yemwe sinakubajije ibyo, nakubajije namba urumo Kristo murabona. Kandi kubwibyo yaravuze ati kwegirido murabona, kubera umuntu atari umu metodiste yaragiye gusengera umugore wiwagira pe nawe yari uko, ariko kubera atafatanije n'idini giwe ntashaka na rimwe kumva ivyo canke kugira ikintu na kimwe agikoze ko asangwa atari umufarisayo. Sindigera mbona n'umwe rindira gushika nkumvise inzira y'inzoka neza. Rero biyumvira ubu uko idini ryaba ari ryo ryonyine ryanditswe n'Imana. Imana ntizokumva utari umu metodiste cyangwa umu batisti cyangwa ishengero ry'ubutatu cyangwa ishengero ry'ubumwe cyangwa ikindi kintu nk'icyo. N'ubuhumbye kandi iyo ni intumbero yanjye, ariko asangwa hari icyifuzo nk'icyo mu bwenge bw'abantu no mu mitima. Kubera sinizera ko umupfasi nakora ivyo, kuko cyangwa uwari we wese mu metodiste ntashobora guhaguruka ngo avugire ishengero metodiste, kuko arazi ko byakosheje uwo muntu, arazi ko ari ukuri. Sinizera ko abo butatu bokira iteka ubumwe cyane abo ubumwe bo butatu muri Pentecote, kubera ashaka kuba utandukanye. Yumvira ko ari we mu kuri kandi ategerezwa kuba icyumviro ciwe. Murazi uburengeti bwiramvura mu mpande zombi. Ariko mwibuke muri ibyo byose, namba hari ikintu kinaka mu mutima w'umugabo cyangwa umugore bizera ko ari ukuri. Rero hategerezwa kuba hari aho hantu ukuri, nk'uko nabivuze kenshi nti igihubwi nabuhamagara ubundi hategerezwa kuba hari ubwina bwo kwishura uwo muhamagaro. Murazi twarabwiwe ko igikoko gikunda kuba hafi y'amazi igihe kimwe cyatembereye ku nkengera y'ikiyaga n'amaguru, ariko ubu ntigishobora kugira amaguru, cyarahindutse kigira amababa kuko ishobora amababa kuko ikenera amababa iyo kihakura mu isi. Igikoko cy'ubwoya ku kiyaga kamere yagitumye kigira amababa mu gishingo cy'amaguru, kuko ishobora koga cyane kurusha icyo yokora mu gutambuka kwayo. Sinshobora kwibuka umuntu ahambaye yagiye ku mpera y'isi yo mubura mu mumanuko. Izina ryiwe ninde? Bride. Ka bavuga ko yateguriye makoti inka muri urwo rugendo, ko yatwaye inka kubwo amata yazo kandi yaziteguriye amakoti ubwo yakugira abuze inka kwicwa n'imbeho ariko igihe yashika hariya ntizakeneye ikoti n'imwe y'ubwoya ibidukikije byazigiriye izazo murabona kuki mbere yuko haba ifi ku ifi ibaba bahabanje kuba amazi yo kogamwo canke ntiyo kwigeze igira ibaba imbere yuko haba igiti mwisi hategerezwa kuba isi ubwa mbere gikuriramwo canke nta giti cyari kubaho kubwivyo murabona igihe cyose hazoba ikintu kinaka mu mutima w'umuntu gihamagarira ikintu kinaka hategerezwa kuba ikintu kinaka uhanze cyo kwishyura cyo guhaza uwo muhamagaro umufasoni barondeye icisha umufasoni hacigihe bamubaze kandi impamvu bavuga ko icamwishe ko gusa yakunda kurya ibitunguru umwanya wose iyo atari ibitunguru umutwe wiwe waramurya n'ikintu cyose badashobora gutora ku bw'ibyo baramubaze basanze ikivyimba muri uwo mugore cy'uturema ingingo tunaka bagihaye izina kandi bafashe icyo kivyimba bagishyira mu bakure y'ibitunguru kandi ibyo bitunguru byashyitse amazi mu ijoro kandi iyo hataba ibitunguru ntiyari kuba ikivyimba murabona mu yandi majambo hategerezwa kuba umuremyi ubwa mbere akaba ikiremwa mu nyuma murabona rero asangwa mu mutima w'umuntu hari inyota nka metodisti batisi bresebitariyo gatolika nayo yandi yose agerageza gutora inzira y'ukuri kandi bakabwirana ba bapatiri babo b'abapositori n'abandi ko iyo niyo nzira y'ukuri baravuga bapatiri aravuga ati nta gakiza inyuma y'ishengero gatolika yemwe ishengero ryose rifata icyaryo ibyiyumviro byabo bamwe muri bo ntibashaka kubyemera ariko babigerageza mu bikorwa byabo igikorwa cyawe kivuye gusumba ijambo ryawe ni gusa mu yandi majambo abo ni indyadya kurusha uko mu gatolika ari mu gatolika yaturira ku mugaragaro ati nizera ko ibi ari cyo cyonyine kintu ariko ntibashaka gukora ibyo barabinyegeze ariko ibikorwa byabo bigaragaza ibyo biyumvira murabona rero hategerezwa kuba ahantu hamwe kuko ni icyifuzo cy'umutima w'umuntu kutahabona kandi niyumvira ko ijambo ry'Imana ari yo nyishu y'ikintu cyose dukeneye ku bw'ivyo Imana ifise inyishu kandi reka tuyirondere ubu mu byanditse kandi rero asangwa Imana iza kutwereka mu byanditse ahantu honyine ikibanza cyonyine idini ryonyine namba y'ibiruhuko inzira yonyine Imana ihuriramo n'umuntu rero dutegereza guhagarara kuri ivyo nk'uko twabonye ukuri kwa bibiri icyo gihe rero ijambo gusubira mu byagezwe ijambo bwaryo risigura ibyagezwe bibiri ijambo gusubira mu byagezwe kandi Imana ifise ibyagezwe bibiri aho mu byagezwe bibiri kimwe muri byo ni kutubaha ijambo kandi ugupfa ni kindi kimwe ni ukubaha ijambo kandi ukabaho ibyo ni ibyagezwe bibiri kandi gusubira mu byagezwe risigura ibyo byagezwe bibiri byo muko biri bibiri twarabibonye rwose mu byanditswe kimwe muri ibyo ni urupfu ikindi ni ubuzima ubuzima n'urupfu Imana ikora na gusa n'ubuzima satani n'urupfu gusa kandi byose biraboneka mu isi ku mugaragaro cyuguruye imbere y'ijisho ryose kandi nta gwitwaza kuri twebwe kimwe muri ibyo cyari cyabonetse ku musozi Sinai igihe cyagezwe cyatangwa kimwe cyahanijwe ubwoko bwose bw'abantu urupfu ikindi cyatanzwe ku musozi Karuvariyo kizanwa ubwoko bwose bw'abantu buzima aho igiciro carishwe na Yesu Kristo ivyagezwe bibiri byo gusubira mu vyagezo vyashikijwe muri ibyo bibiri ibintu bihamba nshaka ku murabe ubugira kandi hari kandi amasezerano abiri yatanzwe isezerano rimwe ryahawe Adamu ryari n'iryo risaba kwicagezwe namba udakoze kuri iki rero urabaho ariko namba ukoze kuri iki urapfa ico ni icagezwe rero hari kiri cyahawe Aburahamu caruku bw'ubuntu atacho gisaba narabakijije n'uruvyaro rwanyu amen ico ni ikigereranyo cy'Ikaruvariyo si ikigereranyo cyaca cy'isezerano rya Adamu ni isezerano rya Aburahamu ariko rero kumwumvise avuga ko hari ahantu hamwe gusa aho ahurira n'umuntu ahasengera tubisoma neza hano mu gisomwa turaza kuyifashisha mu nyuma mu mwanya muto rero asangwa harahantu hamwe gusa imana ihurira no muntu dutegerezwa kuba maso rero reka tureke imigenzo yacu muri iki gitondo kandi muri iki kigwa cyo kuwiyinga twiyemeze ko dutora aho hantu hamwe kuko imana yarabivuze hano ntizokwakirira ahantu ahandi hantu shengero rindi ryari ryo ryose ntizokwakirira mu gusa mu ishengero ryiwe ahantu hamwe ikwakirira mbega uvuga iki mwene tada Branham ni namba ndi mvuga kuri oya mwibuke Yesu yabwiye abantu bamwe bimvuga kuri abasenzi b'igihe ciwe kandi yaravuze ati musengera ubusa by'ukuri amasengesho avibwina mu mitima yabo musengera ubusa mwigisha imigenzo n'ibyagezwe by'umuntu cyane zanemera z'amadini yabo ivuga kuri bubaye bubaha umunyedini nk'uko ashobora kumuba kandi ibyo ntibyatanguranye n'abafarisayo Gahini na Abeli abasenzi ba mbere babiri bari bavutse urubyaro rusanzwe hari mu isi rwose rwaje mu ntumbero yiwe Gahini yari umunyedini nk'uko Abeli yari ari bombi bubatse ahatangirwa ibimazi bombi bakunda Imana bombi batanze amashikanwa bombi barasenga bombi bariha ikigera cy'umu bombi bakora ikintu cyose cyo kimwe ariko Abeli nk'uko ukwizera ariko guhishurirwa ijambo ry'Imana rishi ihishuwe cyagaragajwe ryerekanwe kandi ryemejwe Imana ishimwe Gahini atangije ikanwa ariko Imana ntiyagemera Imana yasaba gusenga kandi Gahini atangaje ikanwa ariko Imana ntiyagemera ariko mu nzira y'ukuri uravuga uti mugenzi cengero ryanje n'iryo ryanje rindira akanya gato Imana isigura ijambo ryayo mu mvugo yarivuzemwo murabona Gahini yaravuze ati ndi umunyedini ndakunda umuremyi wanje mushikani iki gicaniro cyiza ndagushikani iki kimazi ndubatse ibintu byose hejuru umwami kuko ndagukunda Abeli yavuze ibintu bimwe nkawe rero hari rimwe ryemerewe rimwe ryaragaragajwe kandi Imana ira manuka yakirishikanwa rya Abeli kuko kubuguhishurirwa yatoye inzira y'Imana yemerwa rero raba imuhemu ya Gahini yamanutse mu byanditswe neza na neza muri iki gihe cya nyuma umushinge nk'umushinge gusa nk'uko uwundi waruri Daba umuhanuzi Baramu n'umuhanuzi Mose bomi bafise ibicaniro bibiri ibicaniro vya Yehova maraso kuri kimwe cyose sivyo gusa ariko n'amasuguru kuri kimwe cyose muvyerekeye ibiharuro ni neza na neza igiharuro cyo cindwi ugutungana amasuguru indwi cyose bisa ibicaniro byo muko umumwe yari afise icyo yishimikije n'undi niko yarari ariko Imana yemeye nde murabona murabona uwari mu ijambo ryiwe kugira icyo wishimikije ntibisigura ibintu byinshi ni ugwishurirwa n'Imana rero mwiyumvire abo bagabo kuki bahamagawe kandi bagashyirwa muri iki gisabwa aba bafarisayo na Yesu avuga ati munsengera ubusa munsengera amasengesho yanyu amasengesho y'ukuri ava mu mitima yabo munsengera ubusa kubera iki kuko inyigisho bigisha ari ibyagezwe by'abantu kubw'ibyo mugatuma ibyagezwe by'Imana atacu bimarira abantu iyo nabigisha ubutumwa bwa metodiste ntacu bwari bubamarire ni igihe cy'umugeni iyo Mose yigisha ubutumwa bwa Noa ntacu bwari kumara iyo Yesu yigisha ubutumwa bwa Mose ntacu bwari kumara kuko uruto rwatoranijwe wicaye gusa aho ruvomererwa n'ubwoko bw'amazi bwatanzwe kuri ubwo rubuto murabona ntirukuzwa n'ibidukikije hategerezwa kuba ibisabwa ngo rukure rero mushobora gufatira igi nk'inkoko ukarishira mu kibundikirizo gishobora kuba kiri munsi y'inkomeze ariko rizoberagura uko biri kose rishire munsi y'akabunda rizoberagura ni ubushuwe ibisabwa ngo riberagugwe nk'ibyo ritegerezwa kuba munsi y'ibisabwa urashobora gufatira igi ryiza rizima ukarishira munsi y'inkomezi yapfuye ntirizoberagura murabona ni ibisabwa yemwe nuko biri muri iki gihe tuba mwutegereza kumenya ingene Imana iri kirakora muri iki gihe ibyo ni Martin Luther yatoye ibyo nibyo John Wesley yatoye ibyo nibyo abapentekote batoye mu gihe cyabo mwaka n'igihe cy'Imana yo kubikora rero abapentekote ujya mwene data nize ijisho rimwe giwe ryari rya ravuye yo mwene data umwirabure yatanguranye by'ukuri n'ubutumwa bwa Pentecote California muri ryanzira ya Nikea ya Azusa mu ramutwenga kuko yari umwirabure baramunegura ariko yazanye ubutumwa bw'ico gihe yari afise umubiri muto muto muhungu yasinya izina giwe bimugo yari ku mwami yari yaramuhishuriye ko ico cari gihe co gusubizwa izo mpano nazo ziraza ntibirabi cavuzwe ziraza ariko umuntu wese yinjira muri uko gusigwa kwazo kandi abona ko cari co gihe kandi ubona Imana yemeza ko abo bantu bashobora kuvuga mu ndimi n'ibindi byarashitse ariko rero igihe yagenda kuri akemeza ko yakiri ikinyame ikimenyamenya conyene icho cyaravyishye murabona byarabandanje murabona ibyo yakoze byose rero batangwe gutandukanya kinakijya kugira ngo amadini kandi amwe aje kubicuka kandi undaje mu gisaka kandi yoyo areragiye icho nico amadini akora murabona Imana siyo yatanguje amadini kuko idini ni Babiloni kandi siwe yatanguje uruzazane tura bona ntutegerezwa kuba umunyabwenge kugira ngo ubibone ni Babiloni murabona imigenzo mu byumvi ereko abantu bimvuga kuri rero gushika kuko bizeye ibyo bakeneye kandi ahantu hukuri ho guhurira n'Imana rero murabe ku murongo wa ku karongo ka kabiri ahantu Imana yatoranije ikimazi by'ukuri aho basengera hajya ku kimazi ahantu natoranije si aho mwaturanije aho umuntu yatoranije ariko aho natoranije musengera aho aho hantu ivyo byerekana ko hari ikimazi kimwe gusa ibindi nivyo gusa n'ubusa ntihategerezwa kuba ugucagagurwa kwanyu ariko hategerezwa kuba ugucagagurwa kwiwe yemwe si ntegerezwa kuja kwishengero canke ntuzi ibigezwe ko kubera iki ntiwemera ibyerekeye ko abagore bigisha kandi canke abagore ibyerekeye gutahata imishatsi yabo n'abagabo kuvyerekeye ibyo bindi bintu kuko ntituzi ibigezweho ni byiza ntutegerezwa gufata inzira y'Imana kuvyerekeye ivyo genda aho bakora ivyo murabona kandi uzosanga biri mu byandizo kubw'ivyo bansengera ubusa Yesu yavuze ico kintu nyene murabona kukadomo kose gato ikintu cyose utegerezwa kumwizigirwa kuri cyo na naryo ni muto umuzabibu muto imbwebwe na yonona mu muzabibu rimwe na rimwe uragenda si ibintu binini ukora ni ibintu bito udakora wibuka umunyororo ufise inkomezi nyinshi cyane ku ifundo yawo inkomezi nke kurusha ayandi hahigwa abo bakora ibyagezwe byose by'Imana kuko bafite uburenganzira bwo kwinjira kora ibyo Imana yavuze byose namba bivuga ko abagore bagira imishatsi miremire uravuga uti mugabo yambwiye ntiyacigiye kinini yavuze ati sini gishi dini no kwizera kuboneka hanze navuze nti rero nturumwigisha w'ubutumwa bwiza yego Imana yabishize kumugaragaraho yavuze icokorwa kandi ushatse ugikora ico ni ikintu gisanzwe kandi cyumvikana igihe ikintu taco kimaze Yesu yavuze ati hayego bafata ikintu cyose gito bagakora ivyo bintu bito kandi umugore aretse umushatsi wiwe ugakurani kuki ni gusa ikintu ashobora gukora kandi ntashake kugikora ntashaka gukora ivyo yo twigisha ibintu bihambaye ushobora gute kwigisha abantu bihambaye igihe udashoye vyoroshye ibintu bisanzwe kuko murabona impamvu n'intombero yanje nibe nurukundo kundi Imana mwami sinitwara isi ibyo ugomba gukonkora nditeguriye kubikora rero urashika hano hanaka ariko utabikoze gutyo uburyo yavuze ubwo kubikora ni ugutoranya kwiwe ahantu natoranije aho niho usengera nishikanwa ryawe Kaini yazanye ishikanwa giwe Abeli azanye giwe bivana naho urishiza sanga urishiza ahantu yatoranije bizoba byiza azoryakira sanga atari uko ntazoryakira ntiwitwararike nishikanwa rijya nyene ibyo aribyo byose riguma ntiryakiriwe sitirizanywe muri bo aho hantu hanaka hamwe ubu turashaka kumenya aho dutwara irishikanwa twoshobora kumenya twese dushaka kuja mu ijuru sivyo kandi twese turazi ko twakoze inabi turizeye twese ko Yesu ari yo shikanwa ubu dushaka kumenyaho twomujana yakirwe murabona uko nukuri bibiliya iratubwiraho turitwara murabona kandi rikakigwa inyuma yaho nirishobora kwakigwa reka turabe hano kandi ahantu yatoranije gushigwa mu ishikanwa ahantu yatoranije gushirishikanwa nushobora kurishira muri aya marembo ayariyo yose ariko ahantu yatoranije kurishira yashize kandi izina ryiwe muri ico kibanza uko niko yavuze hano yatoranije gushira mu izina ryiwe ubureka dusese mu byanditswe byerekeye ahantu kubwaho hantu aho yashize izina ryiwe ubureka dusome mu gisomwa kandi nari mfise agapapuro gato kanditswe ko karambitse hano muri iki gitondo canje muri je ureka dufata akarongo ka kabiri kiki gice ubusishaka kubafatira umwanya munini kubw'abantu batumviriza bari hanze kubw'abantu batwumviriza bari hanze ku maradio ubu umurongo wa kabiri ni gice cya 16 muze mutanga ibya pasika mu bihoraho imana yanyu kukimazi mubikuye mu mikuku yanyu mu masho yanyu mubitanga ahantu horaho azoba yatoranije ngo ahashire izina ryiwe ngo rihabe ubu ntushobora gufata ibi ubwizigirwa bwawe n'ibyo byose ushaka kwihana gusa ntushobora kubijana ahatangirwa ibimazi n'abametodista ahatangirwa ibimazi n'ababatista ahatangirwa ibimazi n'abapentekote ariko haratangirwa ibimazi hanaka yatoranije we gushira izina ryiwe kandi ashobora guhurira nawe ubu aho hantu ubu asangwa mu warakoze ikintu cyose ko kigenda neza kizogenda neza ikintu cyose kija ku rutonde asanga hari udutsinga tw'amatara tw'amatara duto iryo tara ntijyaka kuko gwashizwe mu ivu kandi igihe ufashe rimwe mu majambo y'Imana canke hamwe mu hantu hiwe kandi mu mutima wa ufise intumbero yo kwikunda bishira hasi nkomeze z'Imana aho nyene asanga ukora ibyo uko ushaka kubaho umunyabwenge asanga ushaka kwitandukanya n'umuntu kanaka wundi neza aho byashitswe kizoturitsa utwuma tugabanya umunyagankuba nturi mukuri utegerezwa kuza uri umwizigirwa n'umutima wawe wose impamvu n'intumbero zawe zishire neza na neza kumana rero urondere ahantu hiwe ubonaho yavuze kandi uritware hajya murabona naba Marita na Maria igese yagaruka inyuma yaho yabigisha ubu butumwa bwiza muco w'igihe ciwe yari Mesia yarankwa yaranzwe kandi yaratawe yo abafarisayo n'amashengero amucokora ariko Lazaro yari yarapfuye mwese mu mugenzi wiwe cyane yaramuretse ararambarara hajya kandi baramutayo ntiyaza ariko raba Marita nyifato yiwe yavuze ati mwami yaba wari ngaha amubucubahiro ciwe mwami uruto urudome rukuru mwami yawe Yehova ubwiza yaba wari ngaha musazanje ntiyare gupfa ubuzima n'urupfu ntibishobora gufatanya mu nzira imwe cyangwa inzu imwe ntiyari gupfa Yesu aramubwira ati ndi izuka n'ubugingo uhoraho ni kwagize murabona igihe yavuga ubwa mbere musaza wawe azobaho ubugira kandi yavuze ati ego mwami vyo kuri ndizeye ivyo nk'umu Yuda kazi ndizeye ko hazobizuka je bapfuye kandi ndizeye ko musaza anje yarumweze giga wimvuga kuri mu gusenga kandi ndizeye ko uri urya Mesia ibiri tubwira kuko Imana yaragaragaje ijambo ryayo muri wewe bitwereka ko uri intumwa y'iki gihe urujya Mesia ndizeye ko urujya Kristo yategerezwa kuza kuko bikogwa byawe byerekana ko Imana yakurungitse hano ngo ubujya Mesia yo mana we mana we raba menyo y'ibipine atangure kuzaho hantu ubu murabona ubu yarashoboye kuvuga ati kuko utaje kuzura musazanje kuko utamukijije warakijije abandi umugenzi wawe aruta bose none uburaba ibyashitse oya oya ubwo bwoko bw'intumbero ntaho bushika ndizeye ko uri neza na neza uko wagaragajwe mu byanditswe ko uzoburi ndizeye ko uri muri iki gihe Mesiya ategerezwa kuza twaramubonye sinemere ibyo abandi bamuvuga ko ndizeye n'umutima wanjye wose ku byo nabonye kandi numvise ku bw'ijambo ko ijambo rigaragajwe muri wewe kuri urya Mesiya murabona ibwe na muri muriwe yarafise ikintu kinaka asaba ariko yategerezwa guca mu nzira nyayo mbega byari kugenda guti iyo yiruka hariya kandi akavuga ati kandi rero burambwira ngo uri Mesiya kandi nti wisonere umushinga nta ati ishuri byo twamusabye mu gihe twagaburiwe kandi tukaguha indaro ni ikintu cyose no kutuvugira kandi twarirukanye mu mashengero yacu nk'uko wadusaba ngo tujye kure y'amadini yabo murabona twaravuyemo none ubu duharugwa nk'intumva n'ibihemu n'ibintu byose twagukoreye kandi rero kugire n'isoni zo kutwitaba ndaguhamagaye rero by'ukuri yari afise ubwo burenganzira nk'uko muvuga ku byerekeye imishatsi yanyu migufi jewe ndi umwenegihugu wa Amerika ndashobora kwambara ikabutura gukora ikintu cyose nshaka kitubuza kitatubuza n'amategeko ubwo ni uburenganzira bwanyu ariko intama yama itakaza iminsi yose uburenganzira bwayo asanga uri umwagazi w'intama nta kindi gusa atari ubwo yawe arabutakaza ubwo ni uburenganzira Imana yamuhaye ariko irabutakaza ndafise uburenganzira bwo kwifatanya n'idini rya ryo ryose uko neza na neza ni ukuri ariko uragutakaza murabona yatakaje ibyo yari afitiye uburenganzira byose kugira yemere ijambo ry'Imana ryagaragajwe neza aho imbere yiwe yavuze ati ndi izuka n'ubugingo mwizera naho yoba yarapfuye azozuka azosubira kuba muzima ubaho wese kandi akanyizera ntazokwigera apfa urizeye ivyo murabona aho hari iginyo rimwe gipine ritoya ritari ku murongo murabona ego mwami ndizeye kuri Kristo umwana w'Imana nzima yo mwene data ikintu cyari cyo cyose cyari cyiteguriye gutangura ubwo nyene murabona mwaramuhambye he murabona kandi murazi icyashitse murabona utegerezwa kuba uri ahantu nyaho imbere yuko yakirisha ikanwa ryawe murabona utegerezwa kwinjira ubu ahantu uraho azoba yatoranije ngo ashyire izina ryiwe ngo rihabe ntimuze mugire imitsima yambiye mu bikoza ivyo byagereranywa n'iki kuri ico kimazi ntuvange na nemera nimwe ritegerezwa kuba ijambo mutsima utambiye kuambira ni murazi cyo mwambiro uri mu kintu cyari cyo cyose akambiro gato kambiriro be byose ndumubiri ntushobora gushyira urutetero umwe mu idini cyangwa rwanzanira muri Kristo oya mushinga ntahe ntibyokora muribuka ubutumwa bwo kuwa kabiri mu ijoro mugabo wawe ashaje ashobora kuba yafunguye kunukuri mugabo wawe mushasha ni ijambo iminsi ndwi mujya imitsima itambiye yabo iminsi ndwi mbega igereranya iki ibihendwi byose byishengera iminsi ndwi kubera iki bategerezwa kujya mu minsi ndwi imbere y'iki imbere yo kugenda kandi igihe cyose ishishengero kuva mu itanguro gushika ku iherezo ryabeshwaho gusa n'ijambo ry'Imana ry'icyo gihe kubw'ibyo zanemera zanyu z'Abaroma abapentekote ababatisi zanemera z'abapentekote zose zarapfuye ubu ni itegereze hari imbere imisima y'amarugogwa barahamwe kubw'ibyo rutere wise abapentekote bose barahamwe kandi namwe muzohamwa kuko mwavuye mu gihugu cya Egiputa ikibiriraho kugira ngo iminsi yose muzamukiriho muze mwame mwibuka wa munsi mwavire mu gihugu cya Egiputa iminsi yose y'ubuzima bwanyu muri iyo minsi uko arindwi ntihazi hagira icyitwa umwambiro kibabonekamwo mu mugeni mwiza wa Kristo inyuma y'ukwicwa n'abami b'i Roma mu gihe cy'umwijima yategerezwa gupfa ashita urubuto rw'ikigori ruguye mu ivu umukwe yategerezwa kuza inyubako itunganye y'Imana mwese mwarumvise ubutumwa bwaje bwerekeye ivyo kandi nahagaze epfo hirya i Los Angeles i Forest Lawn umunsi umwe umutima wanjye warasimbye ni bangahe bamaze kujya i Forest Lawn hari igishushanyo cya Mose Angelo nizeye ko ari Michelangelo kandi ni igishushanyo gitunganye hose ariko kuvuga cyo kibuye hari ikinogo gipima nka santimetero imwe na milimetero 25 kandi umurongo nariko ndaraba rero arahanyereka yavuze ati Michelangelo yategerejwe gukura ubuzima bwiwe bwose agerageza gukora yari umuro umurongo umuconzi urishushanyo kandi yagerageza gukora ibishushanyo cya Mose. Muri we yari afise ciyumviro cingene Mose yasa kandi akakiraba. Mwaka inyuma y'undi yagikoreye ko mu nyuma igihe cahera rose kandi ahagaze inyuma no kurambika hasi igitambara ciwe n'inyundo yiwe araraba ico gishushanyo ryari ishusho rishitse rya Mose nk'uko yari afise umutima wiwe gushikaho ubwenge uzimira afata inyundo arayikubita aboroga ngo vuga citwa igikorwa cy'akaruru ruhore cya Michelangelo. Icyo kintu gihambaye muri icyo gishusho byerekwa yari afise ingene Mose yategerezwa kuba yari ari kwari gusa kwerekana ikigereranyo cy'Imana Data nkuru yari afise mu mutima imbere y'uko isi ibaho umwana kuko ni Data ariko yari akiri mu buremangingo bw'ijambo ryiwe. Rero arema umuntu kandi amushiramwe umwidegenzi wo gutora icyo ashaka ariko uwo mugabo yaraguye ariko umuconzi mukuru w'ibishushanyo Imana amubumbye umuntu mu mukungugu w'isi ntihagarikiye aho yatangiye kugira umuntu ubugira kandi rero agira Nowa apfa ari imborerwa agira Mose arananirwa kuguma ijambo ryiwe agira abahanunzi barahunga mu gihe cy'ingorane kandi arabandanya kubaka no kunora gushika inyuma yaho ashaka igikogwa cy'akaroruhore yerekana we akameremere kiwe icyari mu mutima wiwe ningene umwana wiwe ategerezwa kuba. Umunsi umwe yo epfo Yorodani nyuma y'uko iyo shusho ibumbwa kandi igirwa nk'uyo nguyo aramanutse epfo ku mabarabara y'inuma aravuga ati niwe yarahimbawe n'iyo shusho gushikaho iya ayikubita ikaruvariyo kugira mpfe kuko bamwe muri twebwe batari batunganye kubwo gusesa maraso yiwe ashobore kuzana amashusho menshi babaye umugeni ku mwana wiwe gikogwa cy'akaroro gifise inkovu kuko vyahimbaye Imana kubona igikogwa cy'akaroro nk'ico yayikubise ku bwacu twebwe twese murabona ariko arapfa ngo atunganye twebwe abatunganye igikogwa cy'akaroro uhore. Murabe hano yavuze ati iminsi ndwi mujye imitsi mitambe yavyo ubu umutsima ni ikigereranyo. Yesu yaravuze ati umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa ariko n'ijambo ryose. Si gusa ijambo hano na hariya nk'uko amadini ashaka kumuvyize ariko ijambo ry'Imana ritunganye ni Imana ubwayo mu buryo bw'inyuguti yitwa imbuto kandi ubwo buryo butunganye bwo kwizera iryo jambo buzotuma umugore ubutorugira ubugingo bwago. Ivyo nivyo neza na neza mubona mu ijoro mu gihe cyo guhishura ibi bintu mu mutima n'ibindi bintu byose kuko nisezerano ko Imana izobikora. Rero yaraje hambavu yanje kandi arambarira ko kandi ambwira ibi abanyabinyoma bazohaguruka ariko nturigirane nabyizeye kandi atantumbere yo kubikwikura gukomeretsa uwari we wese ariko nubashe Imana no gukora icyo yampamagariye gukora. Icyo nico kintumye mvuga ibi bintu kandi Imana iravyemeza kandi irakirishikanwa n'ikimazi no kuvyemera kwa rukuri nta kibazo kuri ubyo burabiryo jambo. Rero turabona naho iminsi ndwi iyo ni kubwa ibihe byose by'ishengero ubu vyasabwa ko ico gikorwa cy'akaroro uhore kugira ngo izuke iducungure twese. Rero nk'uko ico gikorwa cy'akaroro cyategerezwa gupfa kugira ngo kizure twese twacunguwe rero yasize ishengero kuri Pentecote ariko iryo shengero ryategerezwa guca ku kimazi kandi si y'Abaroma iragica irishira mwivu. Kandi umwanditsi w'iki gitabo sinshobora kuciyumvira kubu yaraneguye cyane kandi aravuga ati mu madayimoni yose ni William. Murabona uko niko idayimoni igerageza kuvuga yaravuze ati iyerekwa n'ibintu yaravuze ati ni vya shetani yaravuze ati canke ni nk'umunyamareba atwara ubwenge abantu canke usomye ibyumvirise y'abanyabwenge gerageza na ntaje gutahura ibyo uko niko bagerageje gutahura Yesu ukora gute ivyo bintu niki kigukoresha yaravuze ati ndababazi kibazo mbega ikigwa cha Yohana umubatizi cyari kimana cyangwa cyari cyo muntu murabona baravuze bati ntidushobora kuvuga yaravuze ati nanje sindababwira kuko n'ukuri baragenda kuvubwo nta muntu yamubaza ikintu nakimwe murabona ya bahagarikiyaho nyasubiriye kubabwira ikintu nakimwe kuvyerekeye ivyo ntikarakazi kabo yarafise akazi ko gukora no kurangiza Imana idufashe gukora nkuko nyene ntidutegerezwa kwishura ibibazo bya shetani uko ni ukuri ni waburu uko uri kora iki nakiriya ofisi ishingano y'ubu butumwa bwiza muvuga butumwa ni kandi ni byose ni ingene byandikwa ofisi ishingano gusa yikuvuga ivyo kandi nk'umukozi wi yorumu uhanuzi afisi ishingano y'Imana kandi asanga yerekwa riza gutanga umuco gucanditswe kandi yerekana ico arico ufisi ishingano y'ijambo ryose riri muri Bibiliya kuko ryanditswe ryose n'abantu nkawe Imana ya kera yakoresha abahanuzi kandi bandikaye Bibiliya yera murabona kandi nta muhanuzi w'ukuri w'Imana ashobora guhakana ijambo na rimwe giye ariko yizera ijambo ryose kandi akigisha ivyo nyene kandi rero Imana itegerezwa kuva muri iryo muri iyo nzira kugira iryo jambo rishitse neza na neza ibyo ryasezeranye ubwo rubuto rukure ubu murabe kandi vuba turabona hano ko iminsi ndwi yose uwo mutsima waribwa biciye mu bihendwe by'ishengero kandi mu gihe wategerezwa gupfa no kuzirwa kandi yasuzuguye amvuga ko yaravuze ati ko Imana mwebwe bantu musenga ishobora kwicara mu bihe by'umwiza kandi karabaho babavyeyi bafise inda bamwe muri bo bafise uduhenja mu maboko yabo abantu bimvuga kuri batabambwe mu kibanza batabwe mu kibanza cy'inkino rero intambwe ziraba zibamanyaguriye mu bimanyu kandi baboroge bakaba manika ku misaraba kandi bakabaturira inkumi zisugi bakambura impuza abagore inkumi zisugi no kuzisubiza inyuma nk'uku no kubahurira k'intambwe yavuze ati Imana ishobora kwicara mu ijuru ikibwira ko iri ku ntebe yayo y'ubwami kandi ikaraba hasi kandi ikavuga ko ibishimye niko yavuze rero murabona cyo ni icyumviro cy'ikinyabwenge cyari cyo cya Satani yaba uwo muntu yari wa mpemu yari gushobora kumenya ko ubwo rutete rw'ingano rwategerezwa gupfa rwategerezwa kuzikwa nk'ishengero rikuru rya paruwasi y'i Roma ariko rero umunago wa mbere muto yavuga ngo buvuye mu guhindura ibintu kwa Rukere kwa Martin Luther yuko mugororotsi ntazobeshwaho na hostia patiri yahezagiye ariko ni ijambo ry'Imana umurongozi umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera yashize hamwe amashami abiri umutumba urugano rutanguye gukura rero mu nyuma haza John Wesley yongeza kuri ivyo hari benshi muri abo bazwingiri n'abo bandi baje bakurikira abandi hanaka ukuvyara kw'inkumi na naco kirazimangana ariko mukebuke haza umetodiste n'imatima murayi igihe c'abamisionari kandi barigishije ukwezwa bongera ku ntimatima rero mu nyuma haza abapanekoti mu gishishwa byinshi cyane wenda batoranijwe gisa n'urutete nyarwo rungano cugurure ntangano zirimwo muri vyose ariko bugingo bwari ko buraca mu gishishwa ubu mbega mwarabonye imyaka itatu inyuma y'igikorane gihambaye hakurikira iki deni ng'imyaka 20 atadini mukunzi mwagaze w'intama wapfuye fasha ntibazokwigere byasangwa ngiye muri urungano wifasha aba bantu bizeye ubu butumwa ntibazokwihanganira idini Imana muzo firaho nyene mu nzira zanyu mwibuka ibi igihe muzocishwa mu muvuga ideni hagati yanyu uko muba muri imvuga kuri kose mugafata ukuntu nk'umurongozi wanyu mu kibanza cya muhemu yera agahagarara ku ijambo iyo saha muzoba mupfuye urubuto kama ntirushobora kuba ta kintu na kimwe gisigaye nyuma y'urubuto ni ikintu nyine cyamyeho mu itanguro ni umugeni yatanguye mu ivu ushobore kuzana umutumba w'ingano ubwira kandi nimwitegereze iminsi ndwi mujya imitsi mitambiye kandi bizomera uko nyine nk'umugeni ubumwe bw'abantu mwari mufise uwo muvyeyi yashaje umumetodisi avuze urwamo n'ibindi mwibaza asanga atavuga mu ndimi ntiyobayeho icyo ni ikinyoma yari muhemu yera nyine mufise uyo munsi ariko yari mu ishusho y'imatima atari yo kugarukana impano ariko iminsi ndwi yose mujya imitsi mitambi ijambo abo kera abagize amadini barapfuye abo ni imitumba bazoshigwa hamwe gusa kandi baturirwe ariko bugingo burabandanya kandi mbega bashika kuki bugingo bwose bwari mu mutumba mu n'imatima mu bijijwa bose bubera mu ngano kandi uwo muhemu yera nyene yazanye rutere yazanye wisireli yazanye abapentekote aba mu mugeni mwizuka iminsi ndwi mujya iminsi mitambiye nta mwambiro ushobora kuba mu mugeni nta jambo ryongewe ko nta kintu na kintu nibuke ijambo rimwe niryo ryazanye urupfu rwose ruri mu isi kivyarwa cyose cyavutse kubera Eva ishengero rya mbere mugeni wa Adamu wa mbere nakekeranije ijambo ry'Imana kandi yemera idini cyangwa ubwenge cyangwa amashuri yiharije ivyo kuko yiyumviriye ko vyukuri Imana ni Imana nziza Imana ni Imana nziza ariko kandi ni Imana igororotse dutegerezwa kugumya ijambo ryayo ishure yarabyemera aho niho bamwe muri mwebwe bahungu b'iseminari zinekeranya ko hari umuhamagaro mu buzima bwanyu ariko mwi irukira mu mashure ya Bibiliya kugira mu ronki imigenzo babateramwo kandi aha niho mupfira kumana n'Imana ni ijambo ryayo ntibazobareka canke ntimuzoshobora kuba abanywanyi b'amakoraniro yabo ntibazokwemera ko muja hejuru havugiwe ubutumwa kubw'ivyo reka babironkereka bapfumu bahambwe ubupfu dukurikire Kristo jambo ubu mu minsi ndwi ntazoba umwambiro uvanze n'umugeni ishengero n'iminsi ndwi ubu murabe ubu nk'uko muri iyo minsi uko ari ndwi ntihaze hagira icyitwa umwambiro kibabonekamo ikimazi ingani kigereranya umugeni ava ku kimazi aricyo Kristo kandi ku kimazi muzotangura ku munsi wa mbere ku mugoro wa none muribuka ingene twaciye mu bihendwe by'ishengero nyuma y'ishengeriza gusa iminsi yose yaricyo icyo gihe cy'ishengero cyapfuye iminsi yose gupfa kwa Pentekote kuzana izamurwa ry'umugeni murabona gupfa kwa Rutheri kwazanye w'Isiraeli murabona gupfa kwa Wisiraeli kwazanye Pentekote gupfa kwa Pentekote kuzana ubutumwa kuzana ubutumwa ubu hano biringa hanyene bisa naho se mu byanditswe nta cyanditswe muri Bibiliya atari gifatanijwe neza n'ikindi murabona ivyo bigeranyo byose siniza ariko mvise muhemu yera nyerege abicishije mu yindi nzira anyigishiriza mu bidukikije kandi niko bw'ijambo bitegereza kuba ijambo ibintu yasezeranye inyama ikimazi muzotanga ku munsi wa mbere umugoroba ntizizorare ngo zishitse mu gitondo rero mbere roteri yari afise ukuri kandi akigisha ishengero yuko mugororotse zobeshwa n'ukwizera ntushaka guhagarara ku migenzo yawe igihe cy'abametodisi uzokora iki giturire n'umuriro mbega byari ikigereranyo cy'iki dini ryavuye muri iryo jambo ni igishishwa umutumba ibishishwa bitegerezwa guturirwa n'umuriro wo mugabane w'idini waje ntutegerezwa kugumaho utegerezwa kuzopfa ntubaho gushika ikindi gihe gishitse giturire yari ko aravuga rero kuri uwo mugeni gusa yaje mu gihe cyose ntabi ingena ari byiza amaraso y'umwagazi w'intama ni umubiri wa Kristo kimaze amaraso y'umwagazi w'intama ku rugi ubumwibuka umwagazi w'intama wishwe wari ikigereranyo cya Kristo canke turashobora gufata umwanya munini ariko ntidufise umwanya muto yagusa kandi wo kuguma ngaha negeza guhagarika no gutangura bugira kandi mu ijoro murabona twafashe umwanya muremure mfise impapuro 20 y'ibihano vyo nanditse kuri iki cigwa rabo bo kuri ibi umwagazi yari Kristo mu buryo bwo kwegeranya cyane nabivuze neza kigeranyo Kristo yari umwagazi wategerezwa kuba ishurubuzi uburiza buvutse ku ntama ikuze cyane ishamiye uko ushaka kuyita kose itegerezwa kuba ya mbere kandi yategerezwa kubanza kugezwa kugira ngo barabe ko atagasembwe ifise rero Kristo yagejejwe ubuzima bw'intama uburiza bw'intama Mari isugi none yagejejwe niki satana agwanya ijambo igihe yakubita Eva yaraguye yakubise Mose aragwa ariko igihe yagurukira kuri Kristo agerageza kumubwira ibyanditswe kutariko yasanzwe atari Mose murabona yaragerageje niki yarahinduye aravuga ati asanga uri umwana w'Imana rero bambariye ngo uko ibitangaza kandi bambwira ko Mesia azokora ivyo bunamba ari uko urashonje ntiwariye hindura imikate mwo canke ayamabuye mwo imikate maze uje yavuze ati handitswe ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa zanemera zanyu n'ibindi ariko niki ijambo ryose gice cy'ijambo ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana ico nico gitunga umuntu murabona umwagazi w'intama wageragejwe raba namba hari ahantu na hamwe yaguye abafarisayo ewe mwigisha muhanuza kiri muto twibaza ko uri gitangaza uri mwiza kuki munyita mwiza hari umwiza hari umwiza umwe gusa niwe mana murize ivyo yo ego imana rero ndi yo rero muvuga ko hari umwiza umwe kuki munyita mwiza igihe mutizera ko ndi imana ko bwivyo kuki munyita mwiza ni igiki kibatuma mukora ivyo ni igiki kibahumekera ngo muvuga ivyo igihe muzi ko hari umwiza umwe gusa kandi ari we mana turazi ko utubaha umuntu kubwo gucigwa hejuru kwiwe cyangwa ijambo ry'igihagararo cyiwe turabizi gerageza yarazi iyo ndiyadya murabona yari agejejwe ngo babone aho ahagaze murabona agezwa mu buryo bwose agezwa nk'uko tugezwa ariko yigeze atsindwa na gato oya mugenzi wo yari umwana w'Imana kandi umwagazi w'intama wageragejwe kandi bawukumya iminsi 14 ni amasabato abiri cyangwa ibihe bibiri kimwe cyaba ku Bayuda abatanga ikimazi cy'umwagazi w'intama nk'ikigereranyo kimwe ku banyamahanga abafise umwagazi w'intama w'ukuri kandi bose muri bo batunganijwe no kwizera uwo mwagazi w'intama yaje ariko yagerageje 14 cyane yasuzumye iminsi 14 yari ijambo kandi urashobora gusuzuma isezerano rya kera ukavuga uti ricira urubanza rishasha urihenze isezerano rya kera ryonyine rishingira intahe rishasha umuntu yashatse kongenza hacigihe naravuze nti afise ingorane nyabaki navuze nti emwe mbere yigisha ibyo akuye mu isezerano rya kera muvuga butumwa mu Kristo yumvira ibyo yavuze ati isezerano rya kera ryarapfuye kandi ryararenganye yo oya yo ni umwigisha gusa wo kutwereka ivyandizwe ku rudome murabona ibyo ni ukuri ubu murabona yagejejwe iminsi 14 yari Kristo ubu murabe rero yishwe ku mugoroba yotegereje kwicwa umwagazi w'intama wari yishwe Kristo yapfuye ku mugoroba inyuma y'umutaga kandi rero murabe rero byongeye amaraso yategereza gushigwa ubishimajyango murabona ayo maraso ni ubuzima bw'igikoko muzojya inyama zayo ariko amaraso yawo n'ubuzima muyasese murabona yategerezwa amaraso yategerezwa gushigwa hejuru ku bishimajyango by'inzu aho ikimazi cyari cyemewe cyubahira ubugingo ni iki izina yashiri izina ry'umuntu genda ku mujyango kandi urabe ubone izina ryanize ku mujyango imbere y'uko uvuza inkengeri murabona amaraso bayashira ku gishimajyango nk'ikigeranyo cy'uko ikimazi kiri imbere rero tugiye kuronera ahantu ho gusengera duciye hariya neza duce muri aya maraso raba amaraso ku mujyango yari kwa yaravuga izina ry'icyari kigiye icyari imbere hariya hajya ahantu hancu ho gusengera umwami w'intama ni ijambo turabizi ubu murongo wa kane raba ntimuzosigaze umutsima ntimuzosigaze ikintu na kimwe cyo kukimaza cyanke ufata kimwe ubikura mu gihe kimwe ubishyira mu kindi gerageza musubira inyuma kandi muvuge muti emwe rero turabaritoriyani dushaka kuzaho tugeza gupfa ku gihe cy'abatoriyani kugira ngo uvukire mu gihe cya Israeli tugeza gupfa mu gihe cya Israeli kugira ngo uvukire mu gihe cya Pentecote kandi ugeza gupfa mu gihe cya Pentecote ntuzosigarane n'amasigarira yacu yaturire mu cyu mu mucanwa kuko kigiye guturirwa nka kujya ku mutumvuga uvuka ingano umutumba idini ritegerezwa guturirwa kubwivyo ntuzane idini ryawe muri ubu butumwa bushasha iri ni ijambo ubu ico nico catumye idini umutumba wambaye ingomezi ryawo uko ni ukuri aribyo ryashitse hano rero umutumba urapfa wari umwikorezi idini ari kwiyambarira abandanye yego ijambo ubu dufata umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu murabe ubureka dufata umurongo wa gatanu ntimuze mutangire ikimazi cya pasika mu gisagara na kimwe mu byo uhoraho imana yanyu azobaha ubu mwibuke mu gisagara na kimwe uhoraho barabereka ngo mugire ya madini murabona ibi bisiga ariko abantu uhoraho imana yanyu azoba yatoranije ngo ahashire izina giwe ngo ngivyo irembo ahantu honyene si mu masigara na kimwe muri ibi ariko imana ifise irembo muvuga muti buri gitondo ninjira mu irembo rya Methodiste iryo ni ishengero buri gitondo ninjira mu irembo rya Katolika yemwe mwami arareka abantu bayo bakinjira basohoka muri ayo marembo imana ifise abantu mu ishengero Katolika mu ishengero Methodiste mu ishengero Presbyterianos yose abapentekote vy'ukuri ariko ntusenga umwami muri iryo rembo murabona ariko umwami afise irembo rinaka icyubahiro afise irembo ariko aba ahantu uhora imana yanyu azoba yatoranije ngo ahashire izina ryiwe ngo rihabe aze abe ariho mutangira ikimazi cya pasika ku mugoroba mbega Rebeka yaronse Isaka ryare ni ryari Eliyezeri yamuhamagariye kuba umugeni mu gihe cyo kukagoroba hazoba umuco mu gihe cyo kagoroba inzira y'ubwiza byo kuri muzoyironka muri iyo nzira y'amazi hari umuco uno munsi guhambwa mu izina ryiza rya Yesu abantu n'abatama mwihana ibyaha byanyu byose muhe mu yera zobinjira mu atanke k'imico yo kugoroba yaratse ni ibyo kuri ko Imana na Kristo ari umwe iryo ryari itanguro ryawo wakanganiye mu muco w'umugeni murabona icyo nshaka kuvuga byoba byiza mpagarariye aha ngasubira gutangura mu ijoro kuko sinshaka ko bimuheba murabona oya oya nigiye gufungura imfungwa zo kumugoroba yemwe yemwe gusa ibyo nanditse byishimo hano yo mana we nibite kubijyanye n'iri joro byoba byiza kurusha yemwe namba mbega mushaka kugerageza kubanda ya gutora neza reka tubandanye gato ya rero tunyarutsa cyane bimeze gute ubu twinjiye muki ntuzo kwinjira mu irembo ryose umwami imana yaguhaye ariko mu irembo aho umwami yasize izina ryiwe si ukwinjira mu nzu y'irembo hari ryo rugi ibyo si ukuri imana igiye gushyira izina ryayo kurugi kandi ntushobore ryo ryo rembo ryinjiza abantu ho gusengera hata ngirwa ibimazi ntitwinjira hajya mu marembo ayo yariyo yose y'ikimazi cyawe ariko mu irembo umwami imana yatoranije ngo ahashyire izina ryiwe murabona ubu ibyo yarabikoze iryo rembo riri hehe muwera Yohana cumi Yesu yavuze ati ndi irembo rugi ndi urugi rw'inzu y'Imana ndi urugi rw'uruhongore rw'intama si uruhongore rw'impene uruhongore rw'intama murabona ndi urugi rw'uruhongore rw'intama umuntu ashobora kwinjira mu rugi agakira kandi ubu turashobora kumara umwanya munini kuri ibyo ariko kugira ngo ducungure umwanya n'urugi kuri urwo ruhongore rw'intama ubu dushaka kurabaha ibi bitugu n'ibigereranyo biboneka neza hano ariko ndi mfasha uru rupapuro no bija kubafata umwanya neza murabona ikicerekana neza Yesu Kristo kuva mu isezerano rya kera ryose ni ikigeranyo ciwe amazimano yose bikorane byose ibintu byose kandi nananditse hano munsi y'umurongo w'ivyanditswe nti kubisigura aho no fata umwanya munini gusigura ingene amazimano yose n'imfungurwa ziherezwa cari ikigereranyo cya Kristo reka dufate gusa ico kimwe gihe kimwe ishuri bita ishuri ry'abavugabutumwa canke ishuri ry'abahanzi bamenyereza abahanzi barabigisha kandi hari ukuri umuhanuzi yahamagawe n'Imana igihe kimwe aja kubaramutsa yemwe bashaka guha umuhanuzi ashaje icyubahiro gitoya gutyo mwe muri baragenda soro asoroma umurundo w'ivyo yibaza ngo ni ubwishaza ariko wari umutanga urimwo uburozi kandi yari agiye kubagaburira bose ivyo yo mbega twagize amaseminari angahe ari kurushi murabona ni vyiza bariko barateka ikintu kinaka murabona dufise aba metodisa batisa presnecote bari kurushi ariko murabona ni umujyango wa kabiri rya ushobora gukugwa kugitiye murabona si giti nyacu cy'umuzabibu cyami ndimu pampere mounts nibindi si imicungwa ariko yemeza ko ari ivyamwa byo mu bwoko bw'indimu rabubwira kandi rero muri ibi gihe Eliya yaza ngaho kandi akabaraba kandi akabona ko hari uburozi mu mutanga washobora kubica bose bavuze bati turahumiwe dufise urupfu mu nkono yavuze ati nzanira agafuka ari kurushi hanyuma yashyize ako gafu muri yo avuga ati ubundi byiza fungura ibyo mushaka yahinduye urupfu rw'ubuzima kandi ishikanwa gifu ryatanzwe kuri Kristo yari ishikanwa gifu kandi ishikanwa gifu bategereza kurisyana n'ubwitonze bunaka butuma utumanyu duto duto twose twifu dusye kaneza nyene vyerekana ko ari wa wundi nyene juno munse nibihe bidashira ni ikintu nyene cyo gushira mu idini ryanyu kandi rero ribeho ryo jambo kandi Kristo ni jambo bigiranyo byose by'ikintu cyose urusengero mukate w'ingaburo yera ikintu cyose mukate w'ingaburo yera munya umanyaguritse munsi shame munsi y'isahani wari umubiri wiwe wajanjaguritse uwo abayuda badashobora gusigura igituma bakora ivyo murabona kandi ibi bintu byose bigereranywa nawe ubu rero agaragajwe turabona ubu amadini yose na zanemera byashize inyuma kuko ni igere ijambo ridahinduke ry'Imana ariryo umutsima utambiye uwera Yohana rimwe ivyo ni ukuri ni umutsima utambiye kubw'ivyo ugiye wongerejwe ibihe canke ibiriya ki umwambiro ongeramwo mu byo wari waramaze guhabwa ku ntango nimwitegereze ngani giki kiza ikiremwa umuntu munsi uyu munsi barafata amazi bakavanga ibintu kandi iyo babivanze uba wishe yo biboneka neza gusumba by'ukuri ikigori kivanze imfungwa z'intete z'ibigori intete zose ziva mu bigori ikigori kivanze ni kinini kirekire imitumba myiza miremire n'amatwi manini gisa neza n'inshuro kabiri gusumba ibindi ariko ni urupfu umumenyi bwaramaze gutahura ivyo murabona ntubivanga zo bizokwica ubu ahareka ndabereka uwundi munsi ariko ndavomera amashugwe mu rugo irwanje kandi umupfasoni yari yarashize amashugwe amwamwe mu nkono hano canke agakarabo hambavu y'inzu dutegerezwa kuyavomera gatatu mundwi canke kane atari uko arapfa kandi hariho igiterwa cy'inkomoko inyuma y'urugo haraheze amezi atandatu imvura itagwa gusa haragadutse iyo iguye mu minota cumi hatuma umukungu ngo ariko icyo kintu gitoya wahanze kiguma n'ubwiza kandi gikayangana kurusha uko yavanze ameze nk'aya n'amazi yose uyimye ayo mazi arapfa ariko rikura hehe amazi nyaryo kandi ikindi kintu mutegereza kuyapompa iminsi yose cyangwa uko iminsi ibiri iheze kugira ntarwara udukoko batabikoze ukuboko udukoko tuzoyamara ararembye kandi aroroshe ariko nta bukoko buzoja kuri iyo nyinkomoko oya buzonyogomba kuri iryo kandi buzonyogomba bugenda n'iry'inkomoko murabona ico ukuvanga kwakoze nico kimwe no mwishengero bagerageza kuvanga idini n'ijambo kubeshira kugerageza kuvugisha ijambo ikidini rivuga kandi gihukoze ivyo utegereza kuba pompa kubahenda henda no kubaha udushimwe kugira ngo baze mu nyigisho zo kuyinga n'ibindi byose uko no kuri Kristo w'inkomoko yavutse ubwa kabiri yavyawe n'ijambo ry'Imana we arakomeye ubwo ni ubw'umwihariko nivyo dukoko n'ibintu byo mwisi ntibimugora ni inkukuma araguruka vuba na vuba murabona yatiriye ijuru murabona n'ukure itegereze neza bo dutegereza gutahura yuko ngahe dini migenzo n'ikintu cyari cyo cyose cyawongewe cumukate wambiye ntigishobora ntigishobora dashobora kuvangwa n'umukate utambiye kandi bibiliya irerekana nga kugikogwa kuja mwikoraniro kwata mwambiro ushobora kujana hanyuma ngo Imana iwakire uravuga uti jewe ndi umumetodista aho rero niho upfira ndi umupentekote urapfa ndi uwa Kristo ivyo nivyo utegereza guhagarara kukintu kinaka ivyo nivyo uhagaze nta kintu kinaka gihe kimwe Churchill yaravuze yadugije intoke zibiri yaravuga ati twaronze insinzi maze ubwongereza buhagarara kuri ivyo bizera Churchill kandi ubyizere cyankwe ureke iki gitondo uhagaze ku kintu kinaka hari ikintu kimwe gusa ushobora kubeshwaho naco kandi ukagihagarara ku ico naco ni Kristo jambo n'ukore tegereza neza nta kintu muri bibiliya kigereranya n'amadini uretse Babuloni kandi Babuloni yubatswe na Nimurodi kandi Nimurodi yari intagondwa kandi yari afise umurwi w'abagore hari yabitwa ko ari abamikazi biwe barabavugishwa bara na yiyumvira yuko butama umutama Baramu yava muri ico co gice bari bafise imizini bindi barasenga murabizi benshi muri mwebwe mwize musoma igitabo ca His love chitwa Babylon zibiri nibindi nakahise kishengero ningene babigenza kandi bari bafise abagore bakoze ibi n'abagore Imana y'ingore nibintu byose kandi ryare dini ryo ku nguvu umuntu wese gisagara cyose cyo mu micungararo ya Babuloni cyagenderizwa cyategerezwa kuza Babuloni gusengera mu minsi ya Nimrodi kuri ijya muma kurujya munara murabona ivyo nivyo bategekwa kubikora kubiva nakwaho niho ho uruzazane gwaziriye kandi neza na neza uko ni kwishengero rimeze uyu munsi namutaza mu miga yo kuyinga nambu dakoreke kandi tutugeza kukurika ngo kukurihango ukore iki na kandi ukore iki wongere ukore kiriya wewe ntubirimo hari Jackson barumviriza muri iki barumviriza muri iki gitondo gihe kimwe naribajije namba mpimiriza abantu ngira nti genda mu rusengero genda gusa aho uburi hose kandi narabonye abantu basa nabasubira inyuma maze bagafata yinzira nuko ndiyumvira nti nibiki naragendeye bamwe muri bo munsi wa mbere uzoburi ngaha bazokwegera bavuga bati n'ubu munywanyi w'ishengero ryacu n'utabikora n'uzohabwa ikaze murabona n'ikintu cy'itegeko n'itegeko kuri wewe murabona kandi ibyo ni Babuloni ariko muri Kristo uzakubwo gutoranwa si kubw'inkomeza umutima wawe gusunikiramwo Imana ntiyashize izina ryayo muri Babuloni umvirizo ubu ntinishobora gushira izina ryayo muri Babuloni amasengero ro yo bo bashira mu izina ryayo ariko we ntiyigeze arishiramwo ya muvuga muti rero ubumwe ne Data Brana murindira rindira cha icara gato hamwe umunota umwe gusa mwarasabye kugumaho undi mwanya muto ntimushobora kubona rero nimwitegereze bo bashize izina ryayo ariko we ntiyarishizemwo rero yavuze ati ahantu hazohurira namwe nka kirikimaze cawe niho hasisemwo gushira izina ryanje winjirira muri irembo umujyango nahisemo gushira ku izina ryawe aho niho winjira rero bashizeho iri ni ishengero rya Kristo namba bahari kintu na kimwe bakoresheje muri amajambo byasize ijambo ry'Imana kugwanya ibyo ni yigishije byose ntibavyemera abafarisayo b'iki gihe ariko dutegereza gutora aho yashize izina ryayo kuko muri iyo niho irembo ryayo ryonyine ryatanzwe. Amen. Imana ishimira abani hehe yashize izina ryayo mu mwana wayo yo niko muvuga rero rindira umunota umwe mwene data Branham yari umwana sidata umwana yama yitwa izina rya sano hose naje muri isi ku izina rya Branham kuko izina rya data yari Branham. Yesu yavuze ati naje mu izina rya data kandi nimwanyakiriye mushaka icyanditswe kijanye n'ivyo wera Yohana 5:43 murabona naje mu izina rya data kandi nimwanyakiriye rero data yashize izina ry'ubwiwe iryo rikaba ari Yesu mu mwana kandi niwe nzira niwe rembo niwe nzu we ni ahimana yahisemo gushira izina ryayo. Imana ntiyigeze ishira izina ryayo muri jewe ntiyigeze ishira izina irishira mu ishengero ntiyigeze irishira muri Methodist Baptist Katolika ariko yarishize muri Kristo Emmanuel yashizwe amavuta kandi izina riri mu ijambo kuko we ni ijambo. Amen. None rero we ni igiki ijambo risobanuye niko kugaragazwa kw'izina ry'Imana ntibitangaje umubiri n'amaraso ntibyaguhishuriye ibi ariko data uri mu ijuru yaraguhishuriye ibo ndiwe kandi kuri urwo rutare nzokubaka kw'ikibanza cyanjye cyo gusengeramwo kandi amarembo y'ikuzimu ntazoshobora kurigwanya no kurigwisha. Me ewe shengero ry'Imana rizima ni uhagarare ku mushinge ukomeye kuri Yesu Kristo wenyine. Urashobora kuririmba indirimba ariko namba utari kuri Kristo jambo uba uri umusenyi utagira urufatiro n'inkomezi ariko kuri urwo rutare Kristo jambo ryanje yashinze ubutumwa bwa rutere naho babuhindura idini cariko kirakura icyo kwishimiza ko nuko akurira mu gice cy'uru abamethodiste n'ibindi aho niho yubatse ishengero ryiwe mu kwijambo ryiwe. Rero we si kirenge cyose cyangwa itako ryose we ni umubiri wose kandi ubu ni igice cyo hejuru mbega mwari mwara karabe muri za piramide aho rero sinigisha idini ryanje n'ivyama piramide ubu ariko Bibiliya ya mbere yigeze kwandikwa byanditswe mu kirere zijya mbega mwarabibonye tangura n'inkumi igishushanyo cya mbere muri iyo zodiac igishusho cya nyuma ni Leo ntambwe aza ubwa mbere aciye mu nkumi aza ubukurikira n'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Imbere yaho gato hari gihe cya kanseri fizigize umusaraba ibihe byose biziga iyaba twari duvise umwanya wo kubyinjiramo uwo nawo twari tuvise muri uru rusengero kandi iyo piramide ni mishinge gushika hejuru mu cyumba cy'umwami kandi imbere gato yuko shika ku rudome rugira ngwe hari hakabaho cyukora ngaho aho intumwa iza kugira ngo igushikane ku mwami. Intumwa Yohana umubatizwe yashikanye ku mwami ariko ibuye ry'agasongero ryaranswe kandi ntibazibuye rigomye imfuruka cyangwa icyari cyo cyose ntibaza aho riri kuko ari buye ryanswe ariko n'iryo buye rifunika icyo kintu cyose rikagira piramide uciye mu bihendwi bikuye by'ishengero ongera ku buntu ongera kwiki hariho ibyo kongera ko indwi icu icyanyuma ni Kristo ongera iki kurukundo rwawe ongera ubuntu ku buntu bwawe ongera ku kindi kintu ni kintu kindi gushikaho bigera hejuru kuri Kristo ariwe buye ry'agasongero nanje ndumujyango. Rero umwana w'umuhungu yamaza mu izina rya se umwana wese aza mu izina rya se kandi Yesu yavuze ati naje mu izina rya data none izina rya data ni irihe izina ry'umwana ni irihe kandi yaravuze ati nigiye gito isi ntibikimbona kundi ariko mweho muzombona ego yaje mu ishusho ya mpemu yera iryo zina ni Yesu nico gituma basenga bavuga bati ewe Yesu murabona data umwana na mpemu yera ni umwami Yesu Kristo birakwiye naje mu izina rya data kandi ni mwanyakiriye rero mwibuke yarongeye ko kandi ngahara kutubwira ati azo zundi idini umugenzo bazoza mu izina ryabo kandi muzobakira ntimuzonyakira ijambo ryagaragajwe ikongera rikemezwe imbere yanyu nkuko yari ico gihe nyene n'uyu munsi niko ari ntimuhombe be bantu muri muri iki gihugu hose wundi azoza ishengero kandi uwo muzomwizera kuko mushobora gukora ico mubonye cyose sinzoshingira intaye nta narimwe yigeze nta gihe na kimwe nta narimwe ashingira intaye ikintu icyo ari cyo cyose mu ishengero narimwe nyuma y'ubutumwa bwatanzwe bwa rutere gutsindanishirizwa Wisley ukwezwa Pentecote kugarukanwa kw'ingabire nyuma kandi bakimara gushinga idini aho ryacaripfa ni musese ivyanditswe ariko yavuze ati nzotora abantu ha gushira izina ryanje kandi iryo zina ryari Yesu kandi Yesu ni ijambo wera Yohana rimwe cyo nivyo aho niho hantu ho gusengera muri Kristo ijambo naje mu izina rya Data uvugishwa n'Imana yavuze ati bazomwita Emmanuel aho ni Matayo 1:23 namba mushaka kuvyandika Yesu Yehova umukiza rero murongo wa 5 rerekana yuko we ari umujyango kuri ubu ibindi byemezo byinshi bitaboneka irirembo n'izina n'ahantu hashobora kwemezwa yuko hari ahantu hamwe gusimani urira n'umuntu ngo aje gusenga kandi ni yari muri Kristo rero ubukibazo ni mbega dushika gute muri we rero ivyo birashoboka ku babaza gato ariko murabizi ni ko mu gufata umuti namba bitatugwaje ntibikugirira neza murabona rero abaruteriano bashatse kwinjira baciye mu nzira imwe mu kwifatanya n'ishengero y'abaruteriano abamethodiste bashatse kwinjira mu kuvuza induru abapentekoti bashatse kwinjira mu kuvuga mu ndimi ivyo birabivyo murabona oya izo ni ngabire n'ibinda ariko abikorinto ba mbere igice cya 12 havuga ngo kubwa mpwemu w'Imana ari we mutanga bugingo ku ijambo rubuto ngo agaragaze ugo rubuto kuri ico gihe murabona ngo uru rubuto rw'igihe cy'abamethodiste rwibereye hariya bisaba ko mpwemu yera kora ngo ugo rubuto rube ruzima kandi rutunganyije ngero ukwezwa rutere ntiyigishije ibyo kuko ntabyo yari azi abapentekote bashatse kuvuga mu ndimi kubwo kugarukana ingabire umwe wese aratangaza ati nibi murabibona ariko kubwa mpwemu umwe twese twobatirizwa mu mubiri umwe kandi uwo mubiri ni umujyango w'Imana kandi iyo ni inzu y'Imana kandi inzu y'Imana ni izina rya Yesu Kristo izina ry'Uhoraho ni umunara ukomeye umugororotsi awihishamo akaba amahoro rero uzinjira gute ku izina ry'icyubahiro mbega isheki yawe ijya kwakirwa gute uvuga uti irishwe ku itegeko rya revera muhinga mukozi w'Imana murabona ushobora kuba uri umurevera muhinga mukozi w'Imana ariko izina ry'umwami ni Yesu Kristo murabona nashimye gushira izina ryanje ku rugi rw'inzu ryo kunsengeramo kuko umuryango wanje uzokoranira munsi y'amaraso nk'uko byari muri Egiputa ikintu cyose cyari hanze cyarapfuye kandi muri wo nta mutsima wambiye urimo nta ruvangatirane rw'amadini ruri muri uwo ko nahamwe inzu yanje abana banje bavuye mu turemangingo twanje amen imani habwe icyubahiro turemangingo twanje turi muri bo nashize ijambo ryanje muri bo nzoryandika ku bisate by'imitima yawo n'uwo muryango wanje umuryango w'umubiri wa Yesu Kristo umuryango kandi umuryango ni uzocamo si Methodiste Baptiste cyangwa Pentecote ariko n'umuryango nashizeho izina ryanje ntabwo ari Methodiste izina ry'Imana ntabwo ari Methodiste izina ry'Imana ntabwo ari Pentecote sizi na izina ry'Imana ntabwo ari Baptiste izina ry'Imana ntabwo ari Katolika kumarera inyuma y'iyo miryango murabona ariko ahantu aho natoranije ngo nshire izina ryanje rero nta handi hantu muri Bibiliya hatanzwe ngo Imana ishire izina ryiwe ni gusa muri Yesu Kristo kuko we ni umwana w'Imana yafashe izina ry'Imana izina ry'umuntu Imana kandi nta rindi zina ryatanzwe munsi y'ijuru ngo dushobora gukerezwamo Nibi ndaba metodiste batizi bresepteranu katikisi mchangi charicho chose mchaka gukora ni mwizina ja Yesu Kristo gusa aho amavyoza jwa gufuka manindi mizose zikaturako ari umwami nguko ingene winjira kandi asanga wabatijwe gusa mu mazi neza neza kandi rero gahakana ijambo rero muri kivyago wavutse gutariko uvuga ko umwizeye rero kandi umwihakana no nshobora kwihangana gute umuryango wanje ge nshobora kwihangana gute Karori Branham ko ari dati gipimo cy'amaraso ku rugi kiravyerekana ivyo nkora no kugaragaza ku jambo ry'Imana mu buzima bwanje kwerekana ko ndi umwana w'Imana canke ntarewe rero hari ahantu gusa h'Imana murabona ivyo ahantu ho gusa Imana izo kwakirira kimazi cawe ibinda bingenura imvuga kuri mwe umukristo kandi mwibuke mvuga muti yemwe nizeye ko nanje mwibuke bibiri ivuga yemwe bibiri ivuga yavuze tuwizera wese Yesu Kristo ari umwana w'Imana yarakijijwa zo kizwa bivugwa ko ari uko mwibuke ko handizwe kandi ko handizwe ngo nta muntu ashobora kuvuga ko Yesu ari Kristo atari gusa kubwa muhemu yera murabona murashobora kuvuga muti niwe ariko siwe gushika muhemu yera ubwiwe we aha ubuzima jambo yerekanye ivyo mu kugaragaza ko ari umwana w'Imana ivyo ni ivyanditswe aha ntwaturanijwe ngo nshiri izina ryanje mushobora gusengera mu bindi rembo ariko mwiremba aho nshiri izina ryanje rero nzokwakira uri umuryango wanje rero umuryango w'Imana uba urutonde rwase n'umuryango kandi umwami w'amahoro Imana mushobora byose data horaho kandi ubutware bwiwe n'inganji yiwe ntibigira iherezo ubutware buzoba ku bitugu byiwe kandi we ni umutware umwami Emmanuel wa mbere wa nyuma umwami w'amahoro Imana mushobora byose data horaho umwe wese mu bana biwe yubaha ijambo ryose mu rutonde kuko aho niho igice ciwe tuba mu nzu zacu nkuko baranamo tubabaho muba mu nzu zanyu nka ba Jones nkuko ba Jones babaho kandi mu nzu y'Imana tubejwa n'ijambo ry'Imana n'iryo ryose riva mu kanwa k'Imana n'ibindi byose umunyonyezi ntituzomwumvireza murabona muzogi umutsimo tambigiye cyose cishengero gusa nkuko na ubahaye ariko mugerageze gusubira inyuma no kwinjiza ibyo muri ibi kuko vyaje mu gutomba muzofata amagufa n'ibintu bisigara ku kimazi mu biturire cararangiye cishengero carapfuye carageye turi mu kindi gihe kimwe gusa amen ahantu natoranje gushira izina ryanje yo mana we cete cyane cy'abikorino 12 ramu mafarisayo ntimukababaze mwe muyera w'Imana yabashireho kubikimenyetso gushitsa ku muvyuro gushika ku munsi wo gucungurwa gwanyu ntimukababaze mwe muyera w'Imana yabashiriweho kubikimenyetso gushika ku munsi wo gucungurwa kwanyu rero murabe reka tubiyashire ku kigwa cyacu ku muvyanditse rero ni vyiza tukurusha uko tugenda nibaza ko narushirije abantu banze murabona daba hano abantu barahaguruka kandi baje muhira murabona ko bivyo bategure imfungurwa zo mu ijoro kandi umuntu umuntu akabashaka guhura ntibarababitse guna hano mumviriza umunsi wose murabona ariko raba murazi ni Ben yo nategerezwa kubitwararika heza gigora koze mwene data Ben ndagukunda mwene data Ben yaba muzi ngene uwo muhungu yababaje ku bwacu muri rya ntambara yaraswe kandi arapfunezwa n'ikintu cyose n'ikindi yari afise mu buzima bw'ikintu cyose ariko Imana imuheza agira gumari umwizigirwa mugore we yara mutaye arigira ararongo kugubira kandi twana nabana b'uyu mana wese nshobora kuvyumvira ko ariko ivyo nivyo byose Imana muheza grebena arara arambaraye hajya ubuyuzi bisaso n'ikintu cyose kindaho utegerezwa kumenya uko ibintu bimeze murabona Imana yeza grebena muhungu yabashiriwe kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa kwanyu. Murabe rero ibi bishobora kubabaza gato, ariko raba ntimushavurira ibuka gusa ingene kimwe Abisirayeli yaravye kuri ugo rugi, amaraso kuri ugo rugi, zina maraso ubuzima no kwinjira munsi ayo maraso. Ntibasubire gusa kuvugira kandi gushika bavuye muri Egiputa. Ntimukababaze mpwemwera w'Imana yabashiriwe mu rinjira kandi ntimusubire gusohoka gushika ku munsi muzocirirwako. Murabona murazi Bibiliya igihe cyose iratunganye, ishira amajambo hajya utegereza ya kuyashira aho aja gushiraho ishusho y'izima no gucungurwa. Murabona nimukababaze mpwemwera w'Imana yabashiriwe kuba ikimenyetso gushika ku munsi gucungurwa kwanyu, gushika mucunguwe ushigwa ku kimenyetso aho uri munsi ya maraso ntusubira kujya hanze. Kandi rero ninde umwana w'Imana mu muryango w'Imana yasize ku kimenyetso na muhemu yera? Satani nashobora kuronka asangwa yabikoze, kuko warafuye igice cy'umubiri wawe wa kera carafuye, kandi warahambwe n'ubuzima bwawe munyegejwe mu Mana muri Kristo, kandi washizwe ku kimenyetso na muhemu yera. Murabona mbega azokuronka gute? Mbega uzova ho gute? Uri hajya Imana ishimwe ubu ndakeneyaho gusa ayo arakwiye kugira ngo mumenye ibyo nari ko ndababwira. Rero ikiremwa gishasha si kubw'idini ariko kubw'ijambo, uri kiremwa cy'ijambo, kuko ibo ry'umushinge ryasizwe muri wewe imbere y'uko iri si ibaho. Mwatoranije kuba abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi hejuru yiri haza hejuru ibuye mu gihe cyose kugaragaza ko ijambo riduga hejuru neza na neza, nka kujya Yesu yagize mu gihe ciwe ari ryo buye ryo kunengesera rya byose. Muri we haramise igice cyose, muri Yesu hari Mose, muri Yesu hari Dawidi, muri Yesu hari abahanuzi. Ibyo ni ukuri. Aba Yesu yagurishijwe hafa amasenti 30 yiwe izahabu atabwa mu cyobo kugira ngo yapfuye kugwa yaragenda, kandi ajya mu koko kw'iburyo kwa Farawo. Uraba neza na neza Yesu. Yosefu yari muri Yesu, kandi igihe yaza yari ukunengesera kw'abami abahanuzi. Haleluya! Umana mu buryo bw'umubiri bwari hariya muri we, yaje gucungura no gukura aho mugeni gikogwa cy'akarorori, gikogwa cy'akarorori abwira Satani igihe avuga ati misi bitangaza ararenganye. Nta kintu nk'ibyo bintu uri kuravuga nje nyuma Satani. Murabona igikogwa cy'akarorori aragaragara, kandi akarinda igihe kinaka iryo buye ryo kunengesera rizokugwa umutwe wa ryose, kandi ubwiwe yakira umugeni. Umugore yavuye mu mugabo, igice cy'umugabo kose uturemangingo tw'umugabo turi mu mugore, kandi ni uko ijambo ry'Imana riri mu ishengero. Igituma ishengero riba umugeni si ideni, ryo ni rya Satani. Rimwe ryose muri iryo simpamagaye abantu bari muri yo hari abo ni abantu bagowe bahenzwe, nk'uko Yesu yavuze ati impumyi zirongora impumyi, kandi nta shobora kubahamagara ngo baveyo. Kandi bavuze bati kuki wewe wavukiye mu basambanyi, ninde akubwiye ngo uze hano? Ni irihe shure, iyihe seminari ikuzi? Bavuga bati dufise Mose. Yavuze ati asangwa muzi Mose nanje muranzi, kuko Mose yanyanditse ko kubitabo byiwe bine uhoraho Imana yanyu izohagurukiza gutanga ijambo muhanuzi nkanje, kandi atazokumvira uwo muhanuzi azocibwa mu bantu. Nivyo byose mushobora kubivuga ko nawe ninde? Ijambo naryo ni iki? Ntusiga umwambiro gusa, ntushire umwambiro muri ryo, ntimwongereze ngo zanemera zose idini ryose, kuko yarononekariye aho. Ikimazi cawe kiragararangiye, reka tunyarutse ubu vuba na vuba kugira mushobore kujya gufungura. Rabu burero uri umwana w'Imana mu nzu y'Imana, uri igice cy'ubutunzi bw'Imana, Baroma 8:1. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, kuko bapfuye ku by'isi baba muri we, kandi babaye muri iki gihe cya none bakora ijambo Imana yabarungikiye, cyangwa batononje kuva kera. Ashyira amazina yabo muri iki gitabo cy'umugeni, kandi igihe amazi aza ku rubuto ya ruri mu mutima ruhaguruka rukaba umugeni wa Kristo. Yo Mana we, yo gusa biratunganye nk'uko bitegereza kuba mu gihe cyose cyose byamera uko. Abaruteriyano munsi yo gutsinanishirizwa ibirenge barahagurukije nk'uko, Uwisilayi munsi yo kwezwa Pentekote munsi y'amaboko y'ibikorwa n'akazi n'ibindi, batigereza kuba abakaruvinisti cyangwa batigereza kuba aba Armenia batigereza kuba abanyamategeko ariko butugeze ku mutwe ibuye ryo kunengesera ubuntu buntu ibuye ryo kunengesera riratakara ibuye ryo kunengesera ritakiki ubuntu buntu gusa mu rupfu no muri zanemera ukinjirana mu ijambo rizima ry'Imana nzima imigabo yonyene yasizweho n'Imana ku gihe ciwe abana biwe mu ijambo ry'igihe rihawe inkomezi na mpe mwuko isase ryaswa n'ikintu kina kango kibeho kandi bicaye ubu ahantu ho mu ijoro muri ubu biteguriye kubaho no kwakira isigwa cyose cy'ijambo rero mbega ibyo bikogwa iki uri igice cy'akaremangingo k'Imana igice cy'ijambo abandi bantu b'ibice by'ijambo Imana yababihaye bicaye hamwe bagaragaza umubiri wose wa Kristo kuko nta mwambiro uri hagati muri mwebwe urabona icyo abivuga ko gamwene Data Brown nta mwambiro hagati muri mwebwe ijambo gusa mwicaye ahantu ho mu ijoro muri murugaho yashize izina giwe ni Yesu Kristo nta mwambiro hagati yanyu ivyo bizana kunengesera kose ku mana mu mubiri muri mwebwe ni bari gukora ivyo na gihe cya ruteni bari gukora ivyo n'igihe cya wise ni bari gukora ivyo mu gihe cya Pentecote ari igihe umwana w'umuntu azogaragarira azohishurwa gusubiza icengero hamwe n'ubumana bwose bw'Imana hagati mu bantu biwe abereka vya bimenyetso nyene bigaragaza bimenyetso imwereka nkuko yakoze mu itangure gihe hagaragara mu isi mu ishusho y'Imana mu hanozi yo Imana ishimuko yasezeranye muri Maraki kano uko yasezeranye ahandi hose mu byane susengera hehe inzu y'Imana wice muri rero ningoga turabe ningoga ubuhanyuma tubandanye mu minota 10 turaba tugiye ye Imana ibishatse rero reka turabe ahandi ba bizwe bazima muri iyi nzu y'Imana mu gihe cyabo Enoki mu minota 10 turagenda namba mushaka kwihanganira uwo mwanya araba Enoki yari ijambo ry'Imana rizima mu gihe cyiwe yari umuhanuzi umuhanuzi n'uwerekana Imana ni bangahe bazi ibyo itara nti rimurika ubwaryo itara si ikijiji hategerezwa kuba ikintu rikubita ku itara itara kugira rimurike kubw'ibyo umuhanuzi ni igikoresho cyaturanijwe n'Imana kidashobora kugaragaza ikintu na kimwe na gato yakiretse ari neza na neza mu murongo w'iryo tara Imana kwereka ishusho ya Kristo ijambo murabona nta kintu na kimwe kindi gishobora gukora ivyo uri icitegererezo niyo mpamvu umuhanuzi yategerejwe kujya igitabo niyo mpamvu umuhanuzi yategerejwe kujya muzingo yategereza kwerekana iryo jambo muri ico gihe mwabitahuye raba Enoki icitegererezo gikwiye cy'Imana mu kigereranyo igihe Imana yarangiza na we yaramwi muye gusara mutwara ibikorwa by'ubwenge bw'umuntu byerekanye byasisi inkomezi za muhimu hanyuma aramutwara cyo kimwe mu gihe cya Eliya gushira kuno mu magufa aho icyo kije gicitegererezo cy'Imana mubi mu mubiri wiwe ugaragaza ijambo ry'Imana bamurambitse ku muntu yapfuye asubira kuba muzima bugira kandi turi mubiri n'amagufa yiwe mu gihe cyose tuzoba turi umugeni wa Kristo murize ibyo ni byiza yaradupfiriye natwe dupfa kuri kamere kacu kandi duhambwa mu izina ryiwe kugira ngo dushobore kutazosubira kuba abisi ariko tube muri we uwo imiryango yomiyo mu ijuru yitirirwa Yesu Kristo aho muri Efeso 1:21 kubwa yo mpemu ijuru umujyango mwijuru mbega umujyango mwijuru witwa ngwiki Yesu mbega umujyango mwisi witwa ngwiki ye mwiyo niyo nzi y'Imana irimo amaraso Yesu kure iyo ni urugi ryo ni ryo rembo ni ahantu yashize izina giwe kandi jambo ryambaye umubiri riba muri twebwe ni jambo rigaragaza kandi rimurikira igihe abayemwo uko niko Yesu yari uko niko Mose yari uko niko Yakobo yari uko niko abandi bose muri bo bari bameze muri kiryo jambo ry'Imana icitegezo cy'Imana ingene yari ganzo bwiwe ya garagaza ubwiwe rero hazi rya shusho ikwiye y'Imana Yesu Kristo igikorwa cy'akara ruhore cy'Imana yakubiswe kugira ngo ashobore gutora abo bandi nk'umugeni yavuye yaragaragajwe Mose yari muwe Joshua yari muri we kandi asangwa uri muri we wari muri we imbere yuko isibaho umujyango w'Imana wababaranye nawe wapanye nawe wagiye ku musaraba nawe uzukana nawe kandi uri kumwe nawe wicaye ahantu ho mu ijuru ugaragaza ubutumwa bwigiye ku isi umuco wese muri umuco wese ariko asanga unyegejwe n'idini ry'inkomoko ry'ibyatsi mbega bazobona bate ubwo imigenzo yanyu mutuma umuco utaboneka mu kugerageza amadini yanyu agerageza kuyigiza umuco kure y'ishengero ryanyu nimushaka kwinjira kandi mubareka ngo binjire amen duhagarikiraho mfise byinshi kandi turashobora kugenda yo mana we mu minota itanu muramu bona mujyango wari we wese ashize izina giwe muri Yesu mbega winjira gute mu izina giwe mbega winjira gute mu kubatizwa mu gute gutamaze muri mwe mu mwami umwe kwizera kumwe mu batizo umwe uwo ni umubatizo wa mwemo yera mazi mu batizo ugushira gusa mu gufatanya n'abantu batawe ko kwemeye Kristo ko n'ukuri ariko ni umubatizo wa mwemo ndashobora guhamagara izina rya Yesu kuri wewe kandi nkakubatiza ibyo ntacyo byokora kuri ibyo ariko igihe kimwe cyo mwemo yera byo kuri jambo ry'inkomoko rije muri wewe jambo Yesu rero mwene data ubutumwa sikinyegezwa kuri wewe maze urabuzi mwene data bwoze bwaragaragari mbere yawe haleluya shimwe n'iryo Imana mena ndamukunda ndamukunda kuko yankunze bwa mbere kandi aguraga mukunzi Imana ndasenze ngo ukize aba bantu umwami kandi uronze umwe wese muri bamagara meza mu izina rya Yesu Kristo amen yo rukundo yo kuva kera kubwo kwizera nabonye umugenzi wavuye mu kuva ku mimyore yawa muri ico gikorwa cy'akaroro rukundo rw'umucunguzi niyo yabaye indirimbo yanje mushobora gute Imana n'urukundo ufize urukundo n'ugw'Imana urukundo gw'Imana gwera taro urukundo andu y'urukundo rukeye rutunganye gwera urukundo gw'Imana ijambo na kishije ibyagezwe byawe mu mutima wanje kugira ngo sina sindagucumure ko yo mana wewe ni Dawidi yasemerera mbega nahebuje ntimumukunda rero hari inzira inzira itunganye yera ahantu honyene Imana izohura nawe atari ukuvuga uti mana ubu ndi umumetodiste mwiza ndi umubatiste mwiza ndi umupentekote mwiza oya kukurumuri Yesu ari we jambo ari igice kirimwo rigaragazwa kuri uyu munsi ubu butumwa uyu munsi atari bwa rutero bwa Wesley bwa Pentecost ariko Yesu wagaragara nk'umucyo waje muri ibi ntishobora kubigaruka ko uko nukongera umwambiro ku mukate wawe wera yuko umuntu atazotungwa n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana mu gihe cyaryo ewe mwami Yesu nuse ibuye guyo kusengera raba hajyashize hariya rivuye ry'abaruteriano bapfuye hafi kera mu buryo bw'ubumaratiri raba hariya ba metodiste abo bapentekoti n'abandi bari kubarasenga ubwo bwoko bw'ubundi kuri busere mwebwe ba assemblies of God mwaragiye mwingire mwigira idini mu gihari ikintu nyamakuru Imana yajubabereye mwiyagi teye umugongo musubira inyuma ubwo nyene ni nk'ingurube subira muvya muvyondo mwebwe ba wanasabi yunza ba Yesu Kristo ba kera mashengero ya Pentecost ya Yesu Kristo rimwe ryabirabure mwaritandukanije kubera amacakubiri mwebwe mwakoze ivyo hanyuma mukiyunga maze mukabyita ubumwe hanyuma rero mukici dini ni mukici dini mamuzana uruzaza ni mu assemblies nti nkimbwi subiye kuvyo yadashwe namba bidashwe byara bagwa jimbwa imbwa bwa mbere mbere ntibizosubira kuyigwaza muhindura uburyo mufungura mu mfa mu idini muja mu jambo maze mubarane Kristo murateye isoni ndafise data hariya hakujya ndafise data hariya hakujya ndafise data hariya hakujya kuyindi nkombo munsi mwiza umwe nzogenda ndamubone umunsi mwiza umwe kaenda ndamubone umunsi mwiza umwenzo ugena ndamubone kuyindi nkombe yombega irizoba rikoraniro yombega jambo rija ku ijambo koraniro ry'umunezero igihe umunege ni azoja hejuru ijambo ku ijambo koraniro ry'umunezero kuyindi nkombe yowo munsi mwiza ushobora kubeja uwo munsi mwiza ushobora kubeja kuyindi nkombe muravuga muti ushaka kuvuga ibyo gamwe ne data Branham yego mugenzi gya baruteriano bico gya abawisire bigihe cyaba penekote bigihe cyaba bamwe bukura atari banyamedina abapenekote bamwe bongera kumwambira idini ryabo barapfuye ari kuri jambo ry'ukuri rirabandanya murabona neza na neza nk'uko Yesu yavuze ati kuri uwo munsi muzomeya ko ndi muri data na data ari muri jewe nanje ndi muri mwebwe namwe muri jewe byose ni jambo yo mbega ntikizoba ari igikorane cy'umunezero igihe abana bibazokorana ku irembe korana ry'umunezero mbega ntirizoba ikoraniro ry'umunezero ku yindi nkombe rero shengero ubu turiko turigisha ariko mwibuke nimwava ngaha mutangure mugendagende inyuma y'igishishwa ubu murajya mu turere ariko mwibere kubaho ku mwana ntimwongere ko kuvyo unavuze ntimukure ko ibyo navuze kuko jewe mvugo kuri uko ndakuzi nk'uko data yakumpaye murabona nimwongere ko muvuge gusa ibyo navuze ikintu kiriho ni iki mubwire abantu gusa baze barondera umwami Yesu hanyuma namwe ubwanyu mugume nyene mukubaho kwiwe mumugire urukundo muvuga muti we mwami Yesu mwana w'Imana ndagukunda orosha umutima wanje mwami kuramwe umwanda wose n'urukundo rw'ivyesi maze umpe kubaho neza muri yesi ya none imbere yawe nimuze twunamika imitwe yacu kubwa amasengesho rero reka turabe hafi umuntu batoye ngo asezere ikoraniro n'amasengesho canke ndaja gusenga rero mugume mwubashe cyane mana turagushimiye kuko twaronse imfungurwa zacu za mpwemu turagushimira mwami yuko ma vitamine y'ijambo akuza abana b'Imana ntibikora ku bundi bwoko na bumwe bwa kamere bikora ku bahungu n'abakobwa b'Imana gusa rero turagushimira kubw'ivyo kandi turagusenga mana ngo tuje kubironkera mu nyungu ntikube gusa kugushimira turagushimiye kubw'ibyo ariko se twokoresha ingufu ngo tugerageze kubw'urukundo kugondoza abantu ngo bizere Imana yacu abagararije abanyavyaha abagore abagabo bahunga abakobwa muri iki gihe kubona mwami ukuntu abantu bameze mu mutwe igihe cy'ubugaragara abantu babayemo bibatera gutakaza ubwenge gushitsa neza na neza icyo byanditswe byavuzwe kandi byasezeranye ko ibi bintu bibiri bikomeye byoshitse mu isi nk'inzige kugira ngo zibabaze abagore ba mwayimishatsi yabo zizoba zifite imishatsi miremire umugore n'ibintu biteye ubwoba bita ndukanye bazoshobora kubona mwami muri uko kuntu bazoba bameze mu mutwe baburaniwe kandi aho bavugira induru bitambara n'imisozi y'abagore bazoba barenganya imbwa n'utuyabu kandi ntibareba abana ngo baguheshe icyubahiro abo wahaye abana kandi bakabavyara bakabarekera mu mabarabara ngo bikore ibyo bishakira si gitangaza ko wavuze mwami igihe wari kurajya ku musaraba icyo nicyo kitazobagira kuri ibi bitanda n'imisozi ngo babwigwe ko turabona ibi bintu byose bigenda byerekana kuri icyo gihe turabona ibyanditswe biziga bibyigaragaza byemezwa kandi nk'uko nyene tubona muri mwami wowe n'amaraso yacu ubwacu ugaragaza umunsi umwe hazobazamurwa maze tubone ukugaragazwa kw'ibyo jambo kuko umwana w'umuntu azoza mu bicu by'ubwiza hamwe n'abamarayika biwe bera bari kumwe nawe maze tujane kumusanganira mu kirere hazoba rero twumva ivyayubu rero tuzovyibonera n'amaso yacu ese mwami twosanga muri we ahantu honyine hatoranijwe kandi we ni uri kimaze turamuzaniye Yesu Kristo ibyo twumvise kuri ibyo mu ngoro y'Imana kubw'umubatizo wa muhemu yarabiciye mu izina rya Yesu Kristo kanda hiki maze chacu kireme kiremegwa maze twinjijwe mu muryango kuko naho tuzi magirika mwisi twatoranijwe kuba abahungu n'abakobwa b'Imana imbere yuko isitarabaho urakoze ko bw'ivyo data yo ni gute umuntu numwe yoshora gutema umugo gutera umugongo ikintu nk'ico mu gihe babona ukuri ko Imana yatoranije ibakura mwisi hariho abantu amamiliyoni bazimiye umunsi nakirizwa ko ewe mwagazi uri kumfiro mbega no shobora kugushimira gute mutima wanje ushaka kubaha bikwiye imbere yawe mfasha mana mukundwa kubaho muri fasha abantu banje kubona mu rukuri ndabasengera mwami umwe wese ngubiro nk'Imana mu buryo bumwe sinomenye ingene sinzi ingene ukora nsaba nyene mwami kandi nkumbure nta nubwo ndabisaba mu buryo bubereye ariko uraha harira utahakanye kwanje mwami maze urabe gusa mu mutima wanje ndasenga ngo ntihagire numwe muri bo azimira ntihagire numwe data ndabasabye umwe wese kubwa mu izina rya Yesu Kristo amen ndamukunda ndamukunda kandi namamukunda murakunda ni muramukanye Yeah.